mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ukwemeza ijambo ryayo bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 26 ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1965 i Los Angeles, California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muze twunamike imitwe yacu akanya gato. Mukunzi data wo mu ijuru turagu kengurukira ko muri turi ngaha iri joro twebwe turakenguruka ko tuzi ko uko waka kuri ngaha hamwe natwe ubu dusaba kuja gukora igikorwa kuri umwe wese muri twebwe nk'uko tukene tubisabye mu izina rya Yesu amen. Murashobora kwicara. Niyumva neza gusa kugira zino mikoro ari nzima. Nari nababaye ko nasa n'uwayononye ejo ubutumwa nashaka cyane ko mutahura. Kandi nashaka kumenya ko mubibona. Niyo inanga dufise. Ntidushinze inanga ku ishengero. Dushinze inanga muri Kristo. Murabona? Niryo zina ryonyene. N'ahantu honyene h'umutekano, ahantu honyene. Imana yigeze gushyira izina ryayo kandi Imana yavuze ko yohurira n'abantu. Ahantu yatoye gushyira izina ryayo si mu gisagara icyo ari cyo cyose. Ariko ni mu gisagara yatoye kandi aho hantu yohurira n'abantu kandi niho honyine kandi tubona ku Imana itigeze ishyira izina ryayo ahantu ari hose atari mu mwana wayo Yesu Kristo mu gihe umwana yamafata izina rya Se. Kandi ubuvuga uti none ibyo bikora gute muri iki gihe? Umwe wese avuga ati ndi muri Yesu. When ijambo kuko bwa mbere na mbere jambo yahora kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe kandi byongeye biranditse mu byanditswe Yohani igice cya 19 gihe tubona ukuza kwiwe umugeni n'umukwimvune yiwe ibyitswe mu maraso izina ryiwe ryitwa ijambo ry'Imana. We ni ijambo ry'Imana kandi ibyo ni we n'ubushobozi buza n'ubuzima. We ni mpemu yera ari ibyo. Inkomezi zija mu bikorwa by'ubwenge bw'umuntu amajambo atuma abaho kandi byose bitegerezwa gukorera hamwe canke ntibikunda bitegerezwa kuba Bibiliya yose Kristo wese ubutumwa bwiza bwuzuye. Ndashaka kuvuga kuri iri huriro ry'abantu naravye kumbonesha kure mu ijoro riheze nzi yuko yari kuba icanye kandi narayiravye. Nashaka kugira icyo mvuze kuri abo bene data abo bari kuri iryo huriro kwishura ibiba zo mu buryo bwa karoro kore akandi ndasesangura cyane murabizi uko bimeze kose ariko nta kintu na kimwe cariho co akunegura hariya byari by'inkomoko mu buryo budasubira guhamwe nashobora kumenya n'ibyijana kwijana. Murakoze amen. Ivyozo ni nyishu zari zibereye narabinezererwa atankeka nari nipfuje gusa ko nogire resi yo kwerekana mu ishengero ryanje muhira byari byiza by'ukuri. Kandi ndakenguruka cyane kumenya koko Imana yakoreye inyuma mu bindi bisatu uretse umugwi wacu bwite w'abapentekoti kandi tora abantu izo mbuto z'Imana zari ziryamye hanze hariye iyi myaka yose zirindiriye umuco wo kuziboneshereza. Kandi byongeye biratugabisha abagenzi kumenya ko Yesu yavuze ati igiye iyi nkugihe iyi nkumi sinziriye yatanguye kuza kugura amavuta nico gihe umukwe yaje. Rero dushobora kurabira kuri ibyo gihe tubona umubyepiskop umupresbiteriyo metodiste batisi umuruteriano baza kurondera amavuta rero nico gihe umukwe yaje ibyo tubyibuke. Ese nigeze mbona Bill umuhungu wanje ambwira gutyo nk'uko yambwiye haraheze umwanya. Yavuze ati dawe sindakubwira ibyo utegerezwa gukora sinshaka akubikwemeza n'ikintu cyari cyo cyose ariko dawe ico ukora cyose ushira umwanya wawe wose ku bantu bagwaye. Yavuze ati sinigeze mbona abantu benshi barwaye nkawe. Yavuze ati natanze amakarata 200 mu munota umwe cyangwa ibiri. Yari yavuze ati hari abantu barwaye benshi ni gake cyane yigera ambwira ibyo. None rero naciri joro mfise umuntu adukeye utuntu dukeye nanditse ngahe n'ivyiyumviro mwe vyerekeye urubanza rwegereje kandi tuzi yuko twicaye ngahe iri joro n'uburake bwe nyene bw'Imana bunyiganyiza munsi yacu kandi vuba buto atera hejuru kandi tuzi yuko uburake bw'Imana burindiriye ujya mwanya nyene bizovugwa bizoba byaheze akuma miliyoni kandi ibyo ndabizi mu mutima wanje kandi nzi yuko ari uko biri. Kandi rero tubona abagwayi benshi cyane basundi bakabongera bakwega kandi niyumviriye ntiri joro benshi muri abo n'abakristo kandi mureke mvuga ibimwebwe bana b'Imana ico mukora cyose mureke ibindi byose birengane mwebwe mukorera Imana umurango ni joro n'imitima yanyu yose mwebwe mushobora kumva yuko hari ikintu gitagenda neza mushobora kubivuga mu gihe mugenda mu mabarabara gusa naho mujariyo hose murabizi namba muba ari abampe mu kandi nzi yuko ariko muri kandi nariko ndavugana n'umugabo mwene data Strome isinzi namba Tony ari nga canka dahariwe yari Tony samehe samehe salamehe oya mufise Tony atari mvuze Tony atari we oya uyo ni Tony atari we uyo ni Tony we Tixon yitwa ngwiki Strome ndazi yuko ari samare Strome cyangwa ikintu nk'icyo ndabivise byose mu mangazini yiwe wa munsi hari ho umuntu yinjiye yaratangaje rwose yariko aravuga ikintu cyanye bukije ikintu kimwe gihe na ubuheruka igihe nari mu indi aho niyumviriye yuko umwami yaduhaye isinzi ry'abantu rinini ya rwose kurusha iryo twigeze kugira icyarimwe hari bombe nta nubwo twashobora kuronka ahantu tubashira ibihumbi n'ibihumbi cumi by'abantu kandi mbere gatoya yuko tuhashika hari ikinyamakuru casobanuwe rero uko byari ubuhindi n'igihugu gikoresha indi minsi ibiri cari ikinyamakuru canditse mu Congereza kandi cavuga ngo emwe nyamugigi maze itegerezwa kuba zaheze inyoni ziriko ziguruka zisubira aho zibaye mu vyari vyazo iminsi mike imbere yuko nyamugigi itza yasenyu yingo nibindi bintu inyoni ntoya zironkera ubuhungiro mu mabuye zikubita ivyari vyazo kandi mu kumuhinga mo canke isazi itandatu izo zabarya kacani ibikoko byose bija hafi y'ivyo bihome by'amabuye kugira ngo bije mu gatutu kandi mu gihe cy'iminsi ibiri inyoni zaguye hanze mu biti ntizaje mu vyari vyazo kandi iminsi ibiri ibikoko intama n'inka ntibyaje hafi kumuhinga mo canke ngo bije hafi y'ivyo bihome byagumye hariya mu mirima kandi kimwe rekana cegerana n'ikindi kugira ngo bironka gatutu hanyuma buno nyene habanyamugigi macanyiganyije nyene impome maze gisenyura amazukani murabona iyo zonyoni ntoya ziba ziri hariya zari guhona iyo nka zibi iyo inka ziba ziri munsi n'intama zari guhona Imana iburira ibiremwa araciye iminsi mike yahari mu mangazini kwa mwene data Tone nariko ndumviriza umugabo umwe hariya yavuga igihe nyamugigima yaba muri Alaska yari kwa araroba hariya muco twita Stony Point Mexico mazavuga ati inyoni ntizishaka kurya n'ifi ntizashaka kurya hariho ikintu kitagenda neza maze akanya gato nyamugigima iratangura na munsi igihe rya irya yaba mu buhindi canke hariho hose yavuze yuko yari kwa araroba ubugira kandi yiyumviriye atemwe biratangaje izifi zirya nk'iki gihe nta kintu nta kantu gacakira mu mazi na hamwe amazi aratekereje gusa igihe ciza kugira ifi zirya ariko ntizariye kandi inyoni zose zamaziri hariya inyoni zo mu kiyaga zino bamafi n'ibindi ariko zagendagenda hafi y'ibihomwe imwe yegera iyindi mu kanya gato imipfunda y'ikiyaga iva munsi yatanguye kuduga nk'uko nyamugigima yari yabaye ku rundi ruhande rw'isi murabona izo fi zamenye ko hariyo ikintu kitagenda neza ikintu cari cegereje gusa kizonyoni nazo zari zibizi atanke kanamba Imana ifi ihifi n'inyoni kumenya mbega yite bite yoshobora guha abana biwe turazi ko turi muca mu gihe cya nyuma kandi ku rubanza rurindiriye ku bw'ibyo reka twubaha by'ukuri ahunguka ku Mana n'imitima yanyu yose nawe paka peri nawe mumbega uzoshyirwa hejuru ushike ku ijuru woye uzocokezwe kuzimu kandi uyu munsi uri munsi y'amazi menshi mu byibuke gusa kandi musenga ubiri joro shaka usoma igisoma hano mu byanditswe gusa mu mwanya mutoye turajya gusengera abagwaye biriya mbwiye ko yatanze umukama w'amakarata yo gusengera abagwaye kandi yatanze zimwe ijoro kandi sinigeze mfata n'imwe muri izo mu ijoro kandi naribajije igihe mpemu yera yari gusa ntushobora kuyikoresha ni gusa nk'aka aburo buto gato utangura kuzunguruza ubwawe n'imwebwe mukoresha mpemu ye si jewe mukora ibyo mwebwe ubwanyu kubw'ibyo jewe ijoro riheze namenye ko no gusoma ibiri mu mitima y'abantu nyene n'ibyagenze neza ku bantu ntibasa n'abavyakiriye narabibonye hanejo byasa naho bukebuke gusa nk'uko nariko ndavuga ku byereke kurambika ibiganza kubagwaye barabi turabizi twotegereje kumenya ko muri mwebwe twahawe twebwe twizera Yesu Kristo kandi twazyawe na mpemuye kandi twujujwe ubwo bushobozi butanga ubuzima ubwo bushobozi buri muri mwebwe kugukurambikana kwibiganza kubana inkuko abigishwa babikoze mu bihe byose yarakijije abagwaya turabapfuye rekani yere kumuhanuzi kandi yo mwemunyene yahabaye hagati y'intumwa za mbere bamwishengera uno munsi ikora vya bintu nyene rero tumenye ibyo nari ngogo ubuto uko dushobora murabonya ntibiraba ingene ivyo biriko birakora utegerezwa kubimenya no kuvyizera ntibizokora ikiza na gushika ivyizera ari kwigiye uvyize ingorane zawe ziraheza uko nukuru bureka duvata ivyanditswe nari nicaye hariya hanze yaciye umwanya nanditse ivyanditswe bikeye kugira mpindura icigwa canje cyo kandi nshaka gusoma hamwe ijambo rye mu gitabo cya Ruka igice cy'8 dutangurire ku murongo wa 40 ubu ni mwumvirize ngiye gusoma harehare Yesu agarutse ishengero riramusanganira huko bose bari bamurorereye mbega ntivyo bari byiza kuri iri koraniro muri iri joro maze haza umuntu yitwa Yayiro umukuru w'isinagogi yitambaga yitembagatse imbere y'ibirenge bya Yesu aramwinginga ngo azimuhiriwe kuko yari afise umukobwa w'ikinege yari amaze imyaka nka 12 avutse kandi yariko arahwera ariko aragenda ishengero riramubanda umugore arwaye ubucinyanka yari abimaranye imyaka 12 yamariye utwiwe twose kubavuza adutanga mwingemu ntihagire ushobora kumukiza amuturuka inyuma akora ku buyonga bw'impuzi z'ako kanya umugende w'amaraso urakama Yesu arabaza ati ninda nkoze ko bose bahakanye Petero na bari kumwe nawe baramwishura baterega mwigisha nishengero rigu ataye hagati ri kubanda Yesu aramubwira ati hari unkoze ko kuko numvise ubushobozi bumvuyemwo wa mugore ati abonye yuko atayoberanya zahinda agashitsa aramwikubita imbere amubwira mu maso y'abantu bose icyamutumye amukora ko nuko akiza uwo mwanya aramubwira ati mwana wanjye ukwizera kwawe kuragukijije genda mahoro akivuga ha haza umuntu avuye kwa wa mukuru w'isinagogi ati umwana wawe aracikanye ureke kugora umwigisha ashitse ku nzu ntiyagira uwundi muntu akundira kwinjirana nawe atari Petero na Yohana na Yakobo na se wa nyamukobwa na nyina asanga bamuririra ati ntacyo murira ntahwere ariko arasinziriye baramutwenga bamushinyagurira kuko bazi ko yapfuye aramufata kuboko avuga n'ijwi rirenga ati mukobwa byuka ubuki ubugingo bwiwe buragaruka acava hasi uwo mwanya Yesu ababarira ngo bamugaburire ababyeyi biwe baratangara ariko aba arabihanikiriza ngo ntihagire umuntu ababyeyi biwe baratangara ariko arabihanikiriza ngo ntihagire umuntu n'umwe babwira ibibaye ubu dusenge mukunzi data wo mu ijuru nk'uko dusomyira ijambo turazi kwa rukuri ibi byarashitse si nkuru y'imigani dushobora gusoma nk'umuri ikinyamakuru cyangwa igitabo kinaka cy'ibyo biyumviriye ariko ibi bivuye mu gitabo tuzi ko ari ijambo ry'Imana turizeye ko byashitse turizeye kuri uyu Yesu yakoze iki kintu gihambaye inshuro zibiri hano cy'umugore yari afise ubutinyanka n'umwana yapfuye turizeye ko ari umwana w'Imana kw'Imana yamutsuye mu bapfuye kandi ko yamutweretse iri joro mu muntu wa mpemu yera kandi turizeye ko ari hano iri joro kandi twizeye ko ari wa wundi nyeneje uno munsi n'ibihe bidashira kw'imbabazi ziwe zishika ku bantu kandi kw'abantu bamwirukiye inyishu nyene yatanzwe kiriya gihe zizotanga uno munsi bituroza ubugira kandi data akugira dushobore kuronka ugusigwa gushasha nk'uko mwene data Shakariyani yasabye abikuye ku mutima cy'igihe kandi yasabye ikoraniro kwizera tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen.
I want to speak just for a few minutes.
Nshaka kuvuga gusa umwanya muto kandi uza kuba gusa umwanya muto kuko nshaka guha magara abantu bafise amakarata yo gusengerwa hano hanyuma ndabasengere kandi ndaheba ikindi cyari cyo cyose kindi ariko gusa nsengera abagwayi ariko imbere yo gusengera abagwayi dutegerezwa gushikana abantu kuri iyo nyifato n'inyifato na ntagiza n'inyishu ni inyifato ugira imbere y'Imana hano hari umugore yakoze ku mpuzu ziwe yarakize ubutinyanka umuso dayamu eciriye mu maso kandi ashira ku mutwe w'iwurugori rw'amaho nta ngomezi yumvise nuko witwara inyifato nikenewe kandi nibyo bikenewe iri joro mukunzi nkunda tugira inyifato turi kandi yarizeye ko turi mu nyonga za Yesu Kristo ariko ni inyifato yawe inzani nyinshi ibikorwa by'ubwenge bira kandi n'inkomezi zinazo namba gusa ushobora gutangura Imana izokora ibisigaye rero iki cicigwa nshaka kuvuga ko mu mwanya muto uyu kwemeza ijambo ryawe rero ni ikintu gihambaye kubyiyumvira ko ukwemeza ijambo ryawe rero Imana irashobora kwemeza ijambo ryawe iri joro nk'uko yaryemeje kandi bibiri yirongera ivuga iti mugerageze byose mugumye vyiza rero mwarumvise atankeka mwarumvise urya mwibutsa wa kera uvuga uti vyemeze nzobyizera ariko ivyo sibyo na gato kenshi nama mbona ibintu bigaragajwe byemejwe n'ubumenyi bw'isi ariko abantu ntibabyizera uko biri kose nariko ndaganira n'umuntu ngaha aracigiye kirekire twariko turavugana ku bijanye no gukira ingwara kuva ku Mana yavuze ati sinoshoboye kubyizera sinitahe ibyoshika ibyemezo uko bingana mwo kwerekana sinokwigera ndabyizera rero mu by'ukuri byari byo byose wogira urya muntu yarazimiye ntashobora kwizera nta kintu na kimwe kirimo cyo kwizera hari ikintu gitoya canjigiye hano indwi iheze nk'uko mwese mubizi ko mbiga inyuma y'ibikora igihe nataha naciye ngende guhiga intambwe kandi igihe nimurikira muri Arizona niheze ndakunda guhiga ibikoko binini kandi ndakunda kuja mu bidukikije no kubyitegereza ariko sindi umwicanyi icyo nkora gusa ndahiga rero sinkunda kwica igikoko sinibaza ko ari byiza nibaza ko kwica igikoko igihe utagira ubwikoreshe cyangwa kugikoresha mu kindi kintu n'icyacyo kimwe nko kwica ikintu icyo ari cyo cyose nibaza ko atari byiza si byiza gukora gutyo Imana yakiduhaye nk'igifungurwa no kugikoresha mu bindi bintu kandi si byiza ko kubyonona ariko icyo itegeko ribemerera gukoraho ni byiza ariko ntimubyonone rero nari ndi hafi gupfa igihe cyo guhiga ibikoko cyari cyahagaritswe intambwe z'ikibikoko byinshi ndaza batwara amaraso y'ibikoko mu gihugu hariya muri kariya karere kandi igihe cyose igikoko cyo gishe cishwe rero barampamagara igihe intambwe yinjiyemo mu kuku w'intama umwe mu bagenzi banje jororiyeze akaje amahera gera ku bihumbi bitatu n'amajana atanu by'amadolari mu ijoro rimwe kubera intambwe y'imyaka z'intama yarinjiye kandi atankeka n'izindi ntambwe zizoyiriya icaha cayo rero naracakiye iyo ntambwe rero yari intambwe nini yapima metero zibiri n'igice yapima hafi 90 rero yari intambwe nini ya hanyuma mvyarizo nanja muri utaye guhiga rero barambiye ko hari abantu hari yuko umuntu twari twajanye guhiga yari umuhigi aserukira leta kandi bagenzi nitwa ari guhigira we guhirahira uvuga ikintu na kimwe kitini iruhande iwe bavuze bati yari umuntu mubi navuze ntirumu rero nabwiye uwo muntu twari twajanye ntacyo nza kubivuga ko yavuze ati ntuje kuvuga ijambo ubuvuga butumwa ni mwabikora ntuza kuja guhiga ntaza kubajana yavuze ati nahize hamwe nawe iminsi itatu kandi twaramaranye ijoro ryose turasangira igihe cyose kandi ntiyigeze anavuga nabi mwaramutse mumeze gute urashaka ikintu cyo gufungura oza yobyombo ntiyavuze ikintu na kimwe yavuze ati ntuvuge ikintu na kimwe ku bibyerekeye navuze ni sinzovuga ijambo na rimwe nuko sinigeze ndamubwira ko ntazo senga ariko nagumye ndamubwira ko ndi hanyuma ndasenga nuko igihe twagera hari uwo mugabo yaragoye cyane kandi sinigeze niyumvira ko yize ikintu na kimwe kandi yari yarafishije umwana amajoro make inyuma y'ibyo umwana yavutse apfuye nuko twagiye guhiga hanyuma ku munsi ugira kabiri umugabo twariko turahigira hamwe yamubwiye yuko ko mpigira ahantu hose se mugihugu akanyuma igihe wa umundi muhigi ari kumwe nanje again atwari hejuru cyane twashize intambwe kugezaho twayironse mu bitandara kandi yari yatorotse hanyuma rero twari twicaye hari yaturindiriye kwimbwa yiruka akandi urya mugabo yambwiye yavuze ati urya muhigi mugenzi wawe yambwiye ati uja guhiga hano hose urufite samahera menshi yavuze ati ndakeka ko ivyo bitandara hanyuma navuze ntoya navuze nti amafaranga menshi navuze nti nashi egikiwe mu by'uburyo bw'amafaranga hanyuma yavuze ati yo ndabona yavuze ati yemwe ndakeka ko bitandara kandi ariko yavuze ati mbega ufise ishira hamwe rigushigikira ariko nkura kwa majambo nasezeranye ko ntoshobora murabona kuko navuze nti ego yavuze ati mugenzi ndi umuvuga butumwa mu misionari yavuze ati iki navuze n'umu misionari hanyuma yaragarutse gusa meza randa bakanya gatoye navuze nti wowe ufise ivyizigiro ku buzima inyuma y'urupfu igihe ikizigiro cawe yavuze ati ndi Jack Normand na Jack Moromo hanyuma yavuze ati niki yavuze ati Jack Moromo navuze nti niki ibyo yavuze ati kirya kirahera cho no kunywa ikawa hamwe no kukwega itabi navuze nti yewe ukwatura kuvuga kuri ni kwiza ku bugingo hanyuma rero yavuze ati ndashaka kukubuza ikintu kimwe yavuze ati ni nabwiye kwishengero rya Moromo ari ryo shengero ry'ukuri rihari yavuze ati uravyizera navuze nti igihari shengero niyumvira ko ari ryiza nk'ayandi ni gusa ukuri kumwe kandi uko ni Yesu Kristo navuze ndazi ko ari ukuri yemwe yavuze ati narose umwana yavutse rirya joro yavutse apfuye yavuze ati nabwiye kujya mwana kubera yavutse apfuye Imana ntiyigeze imuhumekera mwe mwe muzubuzima ko ntazokwigera asubira kumubona yavuze ati ibyo byiyumvira kwiki yemwe navuze nti nzomubona nkuko Jack Moromo atankeka ntuzomubona ico n'ikintu nzi neza ntuzomubona mu gihe uzogwa muri umu Jack Moromo kandi yavuze yari kwara nsunika rero nanje naramusunise gatoye murabona twari dufise umwanya wo gusunikana rero yavuze yanavuze nti na Mark yavuze ati yose ndabizi kandi yavuze ati yemwe wiyumvira iki navuze nti ndamenyeranye n'abantu benshi beza sinari nzi ko yari umumoromo kandi ndazi ko aba ari muri utiye taha nkumbure yariwe ariko kubera abantu benshi hariya ni abamoromo mu bice bya Stark City iyo ntari Stark Electricity uko biri kose rero nariyumviriye nti yemwe ndafise abagenzi banje beza babamoromo baje mu mirongo yo gusengerwa bakabaye abantu beza kandi navuze nti nahuye n'abantu bamwe beza cyane babamoromo rero yavuze ati yemwe navuze nti sinzi inyigisho zabo kuri ibyo kandi sino shaka kuvuga ikintu kinaka kinyuranye n'inyigisho zabo kuko ivyo nivyo n'ukuri na kandi ndavyubaha rwose kandi navuze nti yemwe rero uravyizeye yavuze ati ego mugenzi navyizeye ariko siya sindabitbamwo navuze nti yemwe nizeye ko bibiliya yigisha kw'Imana ari yari izurya mwana haraheze imiliyoni y'imyaka imbere y'itanguriro y'isi navuze nti Imana yabwegeremye iti narakubumba bumbye mu nda ya nyoko kandi utarava muri iyo nari narakurobanuye nagushitse kubo umuvugishwa nanje mu mahanga navuze nti ivyo vyerekana by'ukuntu yare yibinzi murabona yavuze ati yemwe yavuze ati urakoze na yatanguye kumanuka umusozi hanyuma rero yahuye n'uwundi muntu yavuze ati ni kuko utambwiye kurya muntu ari umuvuga butumwa kandi rero yambwiye akanya gatoyo kandi atangura kumubwira ibyo bikorane rero abamoromo bizera ubuvugishwa ntawo bari ngaha ariko bizera ubuvugishwa ariko rero nkumbure rero ndiko ndavuga ivyo byenga ariko nda yego yego ariko uko biri kose barizera kandi yavuze yagarutse kuri je bavuga ati ndatahura kuri umu ahanuzi navuze nto ya mugenzi navuze nti umwami yanyeretse ibintu bikeya bigiye gushika kandi yaciye agenda ubwo nyine yavuze ati twinjire yari injiye imodoka yiwe igisagara ciwe gitoya kuvaho yaba mu mwanya mutoya yaragi atwategura imbwa kugira ngo dusubire guhiga inyuma y'imfu nguro saha zitandatu kandi igihe twabikoraye yarayagiye mu modoka mu mwanya mutoya umuhungu asa neza yaje agaruka afise imyaka 17 umuhungu yaboneka ko ari uwera umukristo yavuze ati uni mwene wacu yavuze ati we ntari umumoromo ntaje ni nka Jack Moro we n'umumoromo nyawe munavuze nta makuru yawe kibondo yahamye yavuze ati numvise yuko mwene wacu abwira yuko uri umuhanuzi navuze nto ya mugenzi navuze nti sindi umuhanuzi navuze nti umwami yaranyeretse ibintu byategerezwa gushika yavuze ati ndafise urushinge mu kuboko kwanje ntegerezwa kuba ku meza yo kubagwa yavuze ati ariko mwene wacu yacu yambwiye ibihanyuma yavuze ati nimba ari sinkeneye kubagwa yanandavya ntumbereje mu mazi mvugo akuri yukuri awukuraba kwanya ko yavuze ati ndambika ku biganza nimba bino bintari ko biri sinkeneye kubagwa yasubiye muhira yakaze ya kitse unomwene datu mugenzi wanje w'umukristo yariko arahiga hamwe nanje Phoenix yambwiye bamwe muri bano bahungu bicaye nga ubunye numwe muri bo ndatsa ari ngaha twagira mu yavuze ati mwene data Branham nimba umwami yanyeretse yerekwa yo kureka umenye barya bamoro mu gushika gusikiriko kiraba yuko biza kubikora kuko bariko barabirondera rero nasenze hanyuma ndasenga hanyuma niko nasubira muhira nariko ndaduga ku musozi wa mbere ukurikira kuma inga hafi sahazi na nari mpagaze mucumbi gikorane giheze ico gitondo kandi nariko ndaraba hanze kandi nabonye amatara muri ka cyangwa ubwoko bunaka bwo muco bumurika hanyuma mbori ntambwe yari mu giti kandi ntoya cyane kuri jewe kugira ndayirasa sinabishaka kandi hari uwundi muntu munaka yayirashe hanyuma gihe bayirasa bayishikije inkoho niniya bayicishije inkoko niniya cyane yasanze iyo ntambwe sinakunze ukuntu byakozwe igihe naduzi Phoenix nabye mwene data Watson na mwene data musiri kandi nazi ko baringana bonye hirya yeje ahantu hanakanga kandi yariko aratugana na jewe we n'umugore wiwe hanyuma ndavugana murabe hari nyuma mubone uko ni kuhora hagize biraza gushika twarindiriye amajorane canke atanu twari twahize canke imizi ni gake woshobora gutuma intambwe ihungira mu giti mwijoro byarashitse igihe bariko barata bare kuyimbwa uno muhigu no muhungu uno mormonia ntare numvisa kamoto canke zambwa zumvise akamoto kaya ntarahubwo hanyuma zituma yirukira ku giti hanyuma isazi neza ijoro taraje zidukura mu kitanda twagiye hariya hanyuma ya ntambwe yari hariya ku giti muri kimico umwene data Mosiri yayirashe n'inkoho y'iminwa ine acagagura ibice bibiri ya ntambwe kandi vyabaye neza na neza uko vyavuzwe umunsi ukurikira nahuye n'umukuru w'abahigira ibikoko baretu undi mujake moromo nashize abantu bamwe ndabarongorera imuhira kugira ngo bagaruke muri kuri Kristo ndababwire wa wundi nyene jo no munsi nibiye bidashira Imana iremeze ijambo ryayo ko ari kuri rimwe arumvise abantu bavuga akubona ukwizera ivyo su kuri byose abantu benshi barabona ariko yambara ntibizeri iminsi Yesu yari hano ku isi kuki batamumenye ko we ari jambo ry'Imana ryagaragaye kuko abantu batizera batamenya ko Mose yavuze atuhora Imana ya nyazo bahagurukiriza uvugishwa n'Imana ameze nkaje kandi yashika ijambo ryoshe Bibiliya yavuze ko yoshitse ariko ntibaryize ariko Imana mu gihe cyose yemeza ijambo ryayo kuba ukuri buri gihe yemeza ijambo ryayo ariko rero rimwe na rimwe bavuga yuko kubona ari ukwizera si uko biri ariko turazi ko Imana ibandanya kwemeza ijambo ryayo buri gihe turabizi ko vye yavyemeje kuri Adamu na Eva ko igihe yavuga ati kuko umunsi wakiriye kuzocupa nta kabuza tugomba kubyemera ko ari ukuri ya turabyizera kuko yabitwemeje kandi turazi ko ari ukuri rero turaza gufata ahantu hamwe Imana yemeje ijambo ryayo reka dufate nka karoreho mu gihe cya Nowa Imana yavuganye na Nowa ubutumwa bw'ukuri butari ubwo bumenyi kandi butari ubwo kwizerwa nta muntu n'umwe yari gushobora kubyizera ntihari bwigere hagwa imvura ku isi ntibyari iby'ubumenyi birashoboka ko cyari igihe gihambaye cy'ubumenyi cyo turimo kuko bubatse piramide n'ibishushanyo n'ibindi muri iyo minsi turabona kuba turashya tudashobora kubaka ubu bari bazi ubushobozi bw'ibikorwa by'ubwenge bw'umuntu nk'umuri igisasu kiri mbuzi cyangwa ikintu kinaka bashobora guterura ayo mabuye manini ibyo tudashobora gukora uyu munsi ariko bakoze ibintu bikemeye by'ubumenyi bari bafise ikintu basiga kubiziga na kugira ngo ntibyononekare mu kiringo cy'imyaka ijana twaratakaje ubwo bihinga Yesu yavuze ati nk'uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba bimeze mu gihe cy'umwana w'umuntu kandi turazi ko dutegerezwa kwinjira mu kindi gihe gikomeye cy'ubumenyi rero ubutumwa Nowa yari afise bwari bunyuranye cyane n'ibyizerwa by'icyo gihe mu ishengero kandi byari binyumaranye cyane n'ubushakashatsi bw'ubumenyi ariko ijambo ry'Imana yemeje ijambo ryayo ko ari ukuri Imana yemeza ko ibyo umuhanuzi yavuze byari ukuri kandi turafata ikindi ku mwanya muto Aburahamu yari undi muhanuzi w'Imana ijambo ryaje ko kandi aramubwira igihe yari afise imyaka 75 na Sara yari afise imyaka 65 ibyo byababaje cyane utizera mwoshobora kwiyumvira uyu munsi ibintu nk'ibi bibaho no muri iki gihe hamwe nibyo tumaze gushika ko mu bumenyi abana basamiwe hanze y'igitereko bakabu kundi kirigwa iyo gushika bavuke nibindi nibindi ariko uyu mugore ashaje uba afise imyaka 65 n'umutama afise imyaka 75 ariko ijambo ry'Imana ryaje kuri Aburahamu rimubwira ko ivyo byari bigiye kuba kandi Aburahamu yizera Imana rero ntacho bitwaye incuri Imana yavuze zose n'ukuntu kwari kandi Aburahamu yategerezwa kwizera ivyo Imana yavuze kugira ngo bibe uko rero rabuko uri ya mugore yageragejwe n'igishinga naye cewe yizeye uwo muntu nyene yagize uko kwaturako yizeye Imana uyo muntu nkawe yicaye ngaha iri joro ya turacizeye Imana dutegerezwa kwizera ijambo ryayo kwa rukuri kandi ivyo vyemeza kwa rukuri namba tuvyizeye gusa ubu mwitegereza intamba bya Aburahamu yarafise ikintu ndambere imyaka yiwe 75 Sara 60 yari yaraciye imbyaro kera ntagutekeranye ariko byari byarahagaze haheze imyaka myinshi yari yarabanye nawe nk'umugore n'umugabo wiwe yari mushikiwe nkumbure yari mu yamufashe igihe yari umukobwa w'umuyabaga kandi yari yaramwabiriye kandi nta mwana bari bafise yari ngumba nta kindi rero ubu tubonako mu gukora ibi yategerezwa kwitandukanya n'abantu bose batavyizera kugira ngo bishobore gushika sinshaka akuvuga ko mutegerezwa kwitandukanya n'abantu ari mutegerezwa kwitandukanya n'isaku no kutizera no kuja kure yavye igihe abantu bavuga bati aha ibi bintu byo ntivyoshika urya n'umugwe abantu bataye umutwe nta kintu nk'ico kibaho ugara amatwi gusa mazuje kure ntuvyiteho bibiliya yavuze kwa Aburahamu atakekeranishije mu kutizera kw'isezerano ry'Imana ariko yari afise inkomezi ashima Imana izina ry'iwe Aburahamu ryahinduwe mwa Aburahamu guhinduka kw'izina kwagize izina ryiwe ese wa mahanga mwoshobora kwibaza umuntu abana n'umukenyezi we mukunzi wiwe ko yabanye nawe muri myaka yose kandi rera ahantu hanaka mu myaka 80 n'umukenyezi we w'imyaka 74 mwana n'umwe bararonke tatavyiziro by'umwana yamara yavuga ko yari se wa mahanga mwoshobora kwibaza iki ne guca umugabo mugenzi we yaoca ngaha avuga ati se wa mahanga ubu rero ufise abana bangahe muri uyu mwanya ni kine gucose yategerezwa guca mwari kwa Aburahamu ni yakekeranishijwe na gatoya kubwo kutizera yariteye ku Imana yashobora gushiza icyo yasezeranye ku Imana yo kwemeza ijambo rya igihe byo twari uko congana kose ariko mu mwanya wo gucika intege buri mwanya nkuko twamatubibona yarushishije kugira inkomezi igihe cyose namba bitabaye uno munsi ejo bizoba ari gitangaza kinini yakuruta kuko azoba ari umunsi wiyongeko uwo yari Imana uwo yari Imana muri Aburahamu kuko yamenye ko Imana yemeje ko amajambo yayo yose ari yo namba abana bayo bazofata ijambo ryayo ryonyene ku buryo ishobora kuryemeza biciye kuri wewe ubwo nibwo buryo bwonyene ishobora kwemeza ijambo ryayo ntaryemeza kubatizera ntiyashobora kuryemeza nabizera ariko ntiribwirwa batizera sirya batizera nibyo uwizera kandi namba ushobora kubona umuntu umuna azokwizera ijambo ryayo izokwemeza ijambo ryayo biciye muri wewe kandi rimwe na rimwe indwara n'ibintu bidushikira gutyo kugira ngo Imana ishobore kwemeza ikiri muri bukya irya mpumyi Yesu yabonye bavuze bati ninde yakoze ica se canke nyina yavuze ati akuri ibi nta numwe ariko no kugira ngo ibikorwa by'Imana bishobore kumenyekana murabona byashikiye urya muhungu ku buryo Yesu yashobora gushirwa hejuru rimwe na rimwe indwara se umuvumo n'umuheza giro ku buryo dushobora guha agaciro kwizera kwacu no guhamagara ibintu bitabaho nkaho biri Imana yarabivuze kandi izokwemeza ko ari ibyo namba utazogira intege nke gusa mu kigeragezo yashoboye kugeza Yobu igihe kimwe kugira ngo yemeze ati yivu atoye ivumye mu maso hayo rari ikigeragezo Yobu yaciyemo ariko hari yageze mu kanwa nyene kurupfu yamara yavuze ati waro niwe yagavye Uhoraho ni wagaburuje izina ry'Uhoraho nirishaga icubahiro atangega yaravyizera Imana yemeje ijambo ryayo kuri Yobu ryaryemeje kuri Aburahamu yemeje ko ari ukuri byongerya ryaryemeje biciye kuri Mose kandi igihe Mose igihe ingorane zari zimubangamiye rwose Mose yari afise mu mutwe yuko nkumbure yobaye umucunguzi nkanyi ko nyina yari yamubiye yamubwiye nkumbure ko yari wa mwana yarindiriwe yari umurezi wiwe yaramurereye mu kirimba kwa Farao nangeka ko yabimubwiye ati mwana twarasenze ngo ducungurwe kandi twizera yuko uri wa mwana Imana izokoresha mu gucungura hanyuma rero igihe ya murabona yarakuze kandi niwe yari kuba umuhungu w'umukobwa wa Farao kandi tubona yuko yari uwo kuzora gw'intebe y'ubwami rero atankeka byari mu vyiyumviro byari ico gihe yuko ari we yari kuba Farao akurikira kandi yuko ari uko yo cungu gihanga mu akuba Farao akurikira ariko Imana yari ifise ibyo bikaba ukore rero yari kuba yabikoze biciye mu bintu biboneka biciye mu gikorwa cha politika ari imana ntiyama ikora ku imana ifise inzira zayo zo gukora kandi yavuze yuko yoba kuye yo yobwiye Aburahamu ati inyuma y'imyaka amajana neko yoba kuye yo nukuboko akwinkomezi ko yoba kwerekanye ibimenyetso n'ibitangaza kubwivyo niyashobora kubikora nkuko kubwivyo atura abura tubura bona yuko Aburahamu yize imana none nguyu Mose nawe rero yize imana nakani Mose yarabiye mwitirisha rimwe n'iryo farao yarabiramwe yaboni ihanga rimwe nkawe uwo farao yararaba nkuko bari hangari vumwe ihanga takini byari rifisa atarubushikuzi kubw'imana imana yo mu bugaragwa hantu hanaka atana kimwe bari bahazi kwa hantu ataboneka basengera ataki ntwari afise n'umugwi w'abashikuzi kandi bari umugwi w'abaja kandi imana yabo mukubareka bakaja bakaba baja vyerekana yuko itari imana kandi aho nyine hagati y'ivyo bintu byose yari kwirahagurutse uwundi muntu imana ikora ibintu mu buryo bwiharije cyane aho nyimbe n'imbere yabo nta munyateolojiya nta mwigisha nta muherezi nta n'umwe muri abo bera baba ariko gusa umuntu asanzwe yavukiye ico gikorwa kandi imana yamuhamagariye kuba umuhanuzi wa yo mazi murungi kahari akani ntacho yari afise mu minwa atari nkoni igoramye kugira ngo ahangane n'igisodi imigwe ifise ibyuma yari yaraneshe jisi yose ariko hame niyo nkoni mu minwa nkuko imana yamubariye gufata iyo nkoni mu minwa akandi ko yo cunguye Isirayeli kandi yari gaye arabikora kuko imana yabisezera none agiye kubikora nzobana nawe yavuze ati nyere kubwiza bwawe mwami simba ngutse mu mvugo sinshobora kuvuga neza kandi yarafize ivyitwazo muri yo ariko yavuze ati nzobana nawe kandi ni ico cari gikenewe gusa yaragiye afashe ijambo ry'Imana kweho ico gikorwa cyasa n'igiteye ubwoba so Mose yabandanije yizera Imana kandi Imana yemeje ijambo ryayo biciye muri Mose kuko ryari ukuri kuko atakuraba ibyashitse Mose yagumanye neza n'ijambo mu gihe curugenda Imana yababariye hariya muri Egiputa vyongeye yuko yo bacunguye baca mu gihugu cy'isezerano igihugu cyiza gitema amata n'ubuki kandi cariyo neza rwose ntibari bazi ko cari hariko yavuze iti kiriho kandi narakibahaye camaze kubarwanya umugende gusa mukirwanire kandi mu bugaragwa igihe benshi muri bo basohoka batamba muri mpemu igihe Miriam yavuze agashako k'ingama barya manipfuye mu mwijuru bumvise Mose aririmbira muri mpemu baraba ibitangaza binini n'ibimenyetso bikoreka ariko hageze guhangana kugira ngo beitere ijambo ryose ry'Imana isezerano ryo barananiwe babiri gusa muri bo baravyize yari Yosua na Kalebu kandi bagarukanye icemezo kw'igihugu cari ciza ariko uko ibintu vyari n'ivyo vyabereye intambamye kuko bavuze bati ntidushobora gufata kijya gihugu kuko ibisagara vyawe bizitijwe inzitiro z'amabuye abaserukizi hariya se asabaserukizi ariko abantu babo nibigatanya bihambaye yemwe tumeze nk'inzige hambavu yabo Yosua na Kalebu bati turashobora rwose kubatsinda kubera iki Imana yarakibahaye ntibiraba ingene ivyo bigatanya bihambaye byane inzitizi nana kimwe yari ivuze kuri bo Imana yari yavuze uko kandi Imana yarabyemeje kugabo kandi baragiye inyuma bafata igihugu nkuko Imana yari yavuze ko bo kibo bo bikoze Imana yarabibemeje rero igihe bashika mu kwezi kwanda mu kizi amazi aca mu misozi aca hejuru y'ibirundo vya sheregi n'ibindi noneho byasa nkaho Imana ari umujenerale mubi arongora ingabo ziwe muri ico kibanza akabagumiza inyuma y'igihugu casezera na kirya agihe yabajabutsa yagomba kuabajabutse akwari ukwezi kubi rwose mu mwaka kuaboko kurya kwezi Yorodani yarengi inkengeri bikabandanya gushika mu mirima ye namba bari bagiye kubajabuka kwajabuka vyari kuba mucaho boshobora kujabuka baciye mu mazi ariko yarindiye gushika amazi yuzure arakunda kwerekana ko ari Imana arakunda kwemeza ijambo ryayo uko biri kose nturazwe ishinga nuko muganga yavuze ati ugiye kwishwa na kanseri nivyo muzi nkumbura amazi ni meshi kuri bamwe muri mwebwe rijoro ariko mwibuka Imana yasezera Imana ifashe ijambo ryayo kandi Imana yemeza ijambo ryayo uko nukuri yarindiriye gushika amazi yuzuye ibyondo yuzura kandi arenge imitwe yabo n'ibindi hanyuma rero yugurura inzira hagiye imbere yabo hanyuma abacira inzira mbega bari kwinjira gute Iyeriko kugiye cyose yari yugaye Yosuwa yari ibaza yari azi ku Imana yari yamurongoye gushikaho intambuke kurikira byaraba Imana umunsi mu gihe yari kwaratembera agenzura impome yabonye umuntu ahagaze yasokoroye inkota yiwe nawa sokorora inkota yiwe hanyuma agenda guhura n'uwo muntu aramubaza turuwande uri kumwe natwe cankuruwo mubansi bacha yavuze ati ndumukuru w'ingabo zuhoraho hanyuma amubwira ico gukora inge nagiye kuvuza inzamba hanyuma uruhome rukabomoka bashobora kugendesha imikogote hejuru yago mbega ibyo bihuriye he n'inzamba imana ikoresha uburyo buciye bugufi nk'ubwo niko biri kwicisha bugufi kwiwe niko akumugira imana kuri cewe ntaba ntaryo tugerageza kurondera ikintu kinaka gihambaye kijya gukora ikintu kinaka hanyuma imana idini rinaka rihambaye rija gufata ikintu cyose rikagikura igihe imana ifata umuntu yicishije bugufi gusa umuntu ashobora gufata mu biganza byo hanyuma ikemeza ijambo ryose yavuze ku bw'ijambo ryiwikoresha uburyo butoya bwishishivuje bugufi kuvuza inzamba atari kwimba icyo gihome ariko kuvuza inzamba gusa maze ibihome bizokoroka ijwi ry'inzamba rizokorora ibihome ese ukuntu ubwenge bw'umuntu ari ubugugu ariko imana yemeza ijambo ryayo ko ari ukuri akugira ibihome bigwe rumwe kurundi bigiye rimwe na rimwe hanyuma bafata igisagara yo imana irakunda kwemeza ubwayo ko ari imana Yosuwa yarazi ibyo umunsi umwe kandi igihe yari ahagaze hariya kimwe mu bitangaza gihambaye kigeze gushika hanze y'urupfu uguhambwa no kuzuka kwa Yesu Kristo igihe umwazi yari yabatsinze kandi ingabo zitandukanye zari mu misozi yari yabatsinze hanyuma izuba ryariko rirarenga yo mana we mbega igihe kuri generale Yosuwa mwibuke yaryamye n'icyo gihugu cyose adafise ibitaro umupfuzi abatanga ubufasha bwa mbere cyane umuntu yakomeretse nimumubwire ikintu kimwe cyotsinda ibyo ego mugenzi ntiyari afise ibitaro ntabavuzi kandi ntiyigeze apfisha umuntu n'umwe mu gihe bagumye bagendera mu bugombe bw'ijambo ry'Uhoraho imana yemeje ko yari kumwe nabuko n'ukuri nimwitegereze ubu kandi tubona yuko Yosuwa yarazi igihe ijoro ryotanguye bo kwinjiye maze bagafataniriza hamwe kandi bakaja hamwe maze bakagira ikindi gisirikare gikomeye kandi bogize igihe gikomeye nabo umunsi ukurikira ntiyarazi icyo gukora nuko yigize yizigi imana yarakeneye ugufashwa kandi yarakeneye iryo zuba gukora ihagarara nuko yategetse irya zuba guhagarara hanyuma yabwiye ukwezi kuguma hejuru ya Aron ntibigende atabibwiye hanyuma ukwezi n'izuba byahagaze amasaha 28 igihe Yosuwa yarwana intambara amazanesha umwazi kuko yari azi neza ku gikorwa yari afise uburenganzira bwo kubikora kuko yariko yubaha icyagezwe cy'Imana kandi mu gihe ari uku ku gikorwa ugumye ijambo ry'Imana ukora icyo yakubwiye gukora ugendera ku by'Imana isaba ufise uburenganzira bwo akubwira uno musozi uti shinguka Imana ishitse ijambo ryayo nambibwiye uyu musozi uti shinguka ntukekeranye mu mutima wawe ari kukizera yuko ibyo wavuze bizoshobora kuronka ibyo wavuze Yesu yavuze ati muwera Mariko 11:12 uko n'ukuri ndazi ko ari ukuri n'ijambo ry'Imana kandi byemeza ko ari ukuri turatinya rimwe na rimwe tugera ahantu tugatinya ko azoshitse ijambo rya azoshitse iryo jambo yavuze ko yobikoze ubu turabona ko ari ukuri yarabyemeje ubuvugishwa bwa Yesaya igihe kimwe ikintu kitigeze gishika kitigeze gikoreka mbere kandi ni kitigeze kibico gihe yavuze ati inkumi zosaminda wo kwibajije umugore atigeze ahura n'umugabo yoronse umwana Yesaya yavuze ati inkumi zosaminda hanyuma igihe yatumye iki inkumi saminda kugira yemeze ko ijambo ryayo ari ukuri yaremeje ijambo ryayo kuko inkumi yarasamye inda hanyuma ibyara umuhungu rero iryo jambo ryabaye umubiri ni muraba ico ryakoze igihe uwo mwana yaza yari ijambo ryawe ubwaryo ubwa mbere na mbere jambo yamyeho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana kandi iyo jambo yambaye umubiri abana natwe yari iryo jambo rizima yaremeje ko yari ijambo rizima yabwiye abo bigisha bico gihati ninde ashobora kunyagiriza icaha n'ukutizera ninde ashobora kubwira ako ndugutizera ijambo ryose ryanditswe ryerekeye jewe ryarashitse ubutumwa ndwi bw'ubuzima bwiwe bwashitse mu masaha ndwi ya nyuma ku musaraba ikintu cyose cyanditswe kuri we cyarashitse kuko yari ijambo yemeje ko yari yakijije abarwaye yazuye abapfuye yatsinze urupfu kuzimu nimva yemeje ko yari ijambo muri aba ibi byabaye ngaha mu nzu ya Yeriyo yari yabwiye ukuri turamu mubona mugi yajabu kikiyaga yarinje hanyu mu mugore mutoya hejuru ku musozi yari yatanzama hera yiwe yose mu buganga tangeka abaganga bari bakoze ibyo bari bazi shobora gukora kugira ngo uwo mugore akire nkumbura abaganga babaheburayo kandi yari umugore w'umuhebo yakobye ibyo bari bakoze ibyo bo shobora byose ku bwa mushiki wabo nawo biruko nta kintu na kimwe bari bafise cyo guhagarika ibyirirana rya maraso navyo byari nkumbura igihe cyo akucimbyaro kandi amaraso yiwe yaguma temba gushikaho uwo muntu muto yari afise intege nke cyane kuburyo yashobora gusubira kugendia bigoranye kandi yari yarumvise ibya Yesu kandi giye yabona uburyo burwato buto yabusunika mu rufunzo yamanutse kuraba ibyo ari byo kandi benshi mu bamunegura bari hariya none munsi abantu baramunegura iyo bamenye uwo yariwe ntibari kumunegura ariko baramunegura kuko ntibari batsu wariwe kandi niko bimeze n'ubutumwe gihe abagabo n'abagore beza benshi banegura bi kuko batazi byari byo Yesu yavuze ati yo muba mwaramenye Mose muba mwaramenye Mose yavuze kuri je wabantu benshi bahambaye barifuje kubona igihe ti anamba ntakora ibikorwa vya data rero ntimunyizere mfise icabona gihamba yavuze ati gisumba icya Yohana kuko ibikorwa nkora byemeza ko data ari kumwe nanje yari afise igikorwa gihambaye kuruta kuko yari uwamenyekanye Yohana nawe yaramenyekanye nk'ijwi yusemerera mu bugaragwa ariko igihe yaza yari umuhanuzi Mose yari yaravuze ko yo ahagurukijwe nkuko navuze rya jore yaje mu mazina atatu izina ry'umwana umwana n'umuntu umwana wa Dawidi igihe yari ku isaha bwa mbere yari umwana w'umuntu ntiyashobora kuba umwana w'Imana icyo yigeze avuga ko yari we yavuze ko umwana w'umuntu igihe yari umwana wari we wese yamubaza yavuga ati ubona umwana w'umuntu umwana w'umuntu rero umwana w'umuntu n'umuhanuzi yategerezwa kuza mu buryo bw'ukubera byanditswe ntiyashobora kuza binyuranye n'ibyanditswe niyo mpamvu iki gihe yuko ubutumwa bwacu butashobora kuza buciye mu banyateolojiya na teolojiya butegerezwa kugaruka ku kimwe cyasezeranywe gukora bitegerezwa akumera uko rero tubona ko muri uyu muntu yategerezwa kuba umuhanuzi si umwana w'Imana hari yategerezwa kuba umwana Yehova ubwo iyo yise abahanuzi Yeremiya n'abandi abana b'abantu igihe muzobona umwana w'umuntu n'indi umwana w'umuntu baguma babaza rero yakoze igikorwa ciwe nk'umwana w'umuntu rero yakoze igikorwa ciwe ubu nk'umwana w'umuntu Imana ni mpemu kandi igihe ubu yakoze mu bihe by'ishengero nk'umwana w'Imana rero mu nganji y'imyaka igihumba zoba umwana wa Dawidi igihe azokwicara ku ntebe ya Dawidi azoba yarazwi intebe umwana wa Dawidi umwana w'umuntu umwana w'Imana umwana wa Dawidi kandi n'umuntu umwe igihe cyose gusa nka data umwana na mpemu yera igikorwa cy'Imana yari Imana data hanyuma acika Imana mwana ubuniwe Imana mpemu yera si Imana zitatu Imana imwe mu kugaragara gutatu ibiyigize bitatu vya yamana nyene ubutumwa na kandi muri kino gihe tubayemo Imana igumye ijambo ryayo kwa kawundi nyene nkuko yabikoze ico gihe tubona yuko yajabutse ikiyaga no mu gore yaramwizeye hari ikintu muriwe cyatanguye kudihagira nta cyanditswe yarafise kubyivyo nta cyanditswe gusumba ivyo yose wa yarafise guhagarika izuba ariko yizeye mu mutima wiwe yuko we yari Imana umwana w'Imana yavuze ati nimba gusa nshobora gukora ku mpuzu yiwe ndakira rero yinyuranganije mwigugu gushika akoze ku mpuzu ziwe hanyuma ukujojota kw'amaraso kurahagarara rero yaravye kubantu kugira menye umukoze katankeka hari mu muntu munaka yarahagaze abantu bose baramukora ko hanyuma bamwe baramukokekeje bamwe baramutwenga umuherezi yahagarara hanyuma aramubaza n'abanyedini n'abandi ariko hari bamwe bamwizera kandi kandi inyuma y'akanya gato yarahagaze igiturumbuka ahindukira hirya no hino avuze ninde yankoze ko bamwe muri bo bavuze bati kuki mwigisha nizera yari Petero yavuze ati kukirino gugu rwose ririko riragukora ko kuki ninde yankoze ko kuki umuntu wese ariko aragukora ko yavuze ati ariko numva yuko ari inkomezi zimvuye mwe yagize intege nke kwa rugukorwa ko gutandukanye yaba twari kubona gusa ibyo mwene data mucikanje nimba ushobora akumukora ko nuko gukorwa ko yo bantu mugwaye ngira ndaza kubasengera iminota mikeyi gusa nditere yuko mfise mpemu yera nta wundi mpemu yera asumba uwo mwaronsi yo hanze hano bano bantu barashitse nga wa mpemu yera nyene ariko ni cyagezwe cy'Imana kandi muri zeri byo kuba icyagezwe cy'Imana gusengera bagwaye ko akurambika ibiganza kuri bo no gusendi impemu mbi n'amasezerano yashizwe ikizoba ari cyakintu nyene kuri mwebwe muzoronka ico mwasabye nama mushobora kuvyizera mushobora kwizera ko nshobora gukora iki Yesu niko yavuze Yego mwami nditsera niko wa muntu yavuze wa mwana w'igitna ntandariye nditsera yuko we uri umwana w'Imana uwari akwiye kuza mwisi uko turazi ko byo bicobora gufata ubwo buryo kugira bizana inyishu rero mu bangutse mureke twiyumvire kuri we akanya gatoye nguyu ngaha mwibarabara umwezi mukuru mutoya yajamanu katanke kariko wa muntu mutoya ruwizera ko wokurubibe hari benshi nkabo no munsi bizera bo kurubibe bashaka kwizera ibyo bashaka kwizera ko yerari ho bashaka kwizera ko ibari byintu nkuko imana yasezeranye mu minsi ya nyuma zosuka mwe muyu twebwe ashaka kwizera muri Malaki kane yuko yasezeranye mu minsi ya nyuma ukwizera nyako kwa Pentekoti ako garukanye kwishengera ubugira kane Malaki kane harabivuze umwe mve nzobarungikira Eliya mu gihe cha nyuma nivyo kane azogarukana kwizera kwa badata ku kwabana murabona kwizera kwa badata ku kwabana ubugira kane murabona niko bitegerezwa kuba muvuga muti yemwe uwo yari Yohana watitse oya oya ye Yohana umubatizi yari Malaki gatatu nibyo Matayo 11 arabivuga uyo nyo bamushobora kubitahura niwe yariko aravuga ngumve ngira ntume integuza yange imbere yamaso yange yari Eliya byukuri Yesu yavuze ko yari we ariko si Eliya wo muri Malaki kane na gato kuko ko ubwo nyeni inyuma y'ubwo butumwa si igitegerezwa guturikwa n'umuriro kandi abagororotsi bazogendera akumunyota w'abanyakibi rero ntivyigetse bibaho mu gihe cha Yohana dutegerezwa kugira ubutumwa kwiragira ubugira kandi maze bukagura abantu muri ibi bintu by'amadini yose bukabagarukana kugwizera kwa Pentekoti nyakori kw'inkomoko kandi turabona ko biriko bira akorekana ugushitswa kw'ivyanditswe bitegerezwa gushika ivyanditswe byose bitegerezwa gushitswa nibanga nibingahe muri byo dushobora gusaba byo ntwara umwanya munini yakurusha uwo mfise ubu akugira ngo ndabibereka ariko murabitahura ibi bintu ko bitegerezwa gushika neza na neza nkuko kubana Baburahamu gusa nkuko yabisezeranije turabona Yesu agenda ubu akizurya mukobwa muto kuko data ubizera muto wo kurubiba ikintu kinakacaragaragaye aho yagomba kumenya Yesu rero umuganga yari yaramuhevye yambara inkofero yiwe yirabura amazara manuka akugira ngo amenye namba ashobora kubona Yesu murabona yama hari igihe mukeneye muyamusanza aje ku nkombe hanyuma mu yavuze ati ingo mukobwa muto murambike ku biganza cakira ati ari kumfiro niwe mwana wanje wenyene afise imyaka 12 nabandi bana dufise jewe n'umugore turiko turasaza akandi dufise uyu mwana ari kumfira umwana ndakwizera ni waza gusa kumurambika ku biganza rakira murabona yemeye yamenye iki yamenye yuko ijambo ry'Imana ryasezeranye ryaragaragaye muri uyu muntu nkuko Nikodemu yabivuze ati rabbi mwigisha turazi yuko uri umwigisha yavuye ku mana turabizi abafarisayo barabizi kuki batavyatura nta muntu ashobora gukora ibimenyetso ngivyo ukora kiretse Imana iri kumwe nawe turazi ko uva ku mana hano dusanga yayiro yari zeri cyo kintu nyene yavuze ati ingurambika ibiganza yarazi ku Imana iri muri wibi rambika ibiganza ku mwana wanje nahari kumfira yagendana nawe gusa igihe yagenda uyu mwirutsi ngaha yara agarutse maze avuga ati ntugore ntugore mwigisha ubugira kandi wa mukobwa yapfuye yashengeye rero yacikanye Yesu ahindukirira yayira ati ese nakubwiye nti namba wizera gusa uraja kubona ubwiza bw'Imana nibuvyizera gusa yinjiye mu cyumba kandi bari hari bose bidoga kandi barira kandi baboroga nkuko abantu bari bo bose bo bikora umukobwa mwi eza mutoya umukobwa w'umwingi w'umwungere yari yapfuye kandi yari yakuwe muri igisi kandi nkumbure yari amaze amasaha menshi apfuye kandi rewe bari bamuryamitse hanze kuburiri kandi bari biteguye gusiga uburiri bwiwe nkumbure no kumujana no kumuhamba rero tubona ko Yesu yinjiye mu nzu bose bari ko baraboroga Yesu yavuze ati mutekereze Yesu yavuze ati ntiyapfuye ariko arasinziriye ubu mushobora kwibaza ico biyumviriye ye mwumugabo turabitse ubu turatahura ko ari umwana wi ekivyagwa kandi tuvyumva ivyiwe ivyo avuga byose bita bibagi bira bitaraba yiremareme nivyo yiremareme kandi turaziko umuheratse uvuga izivyo avuga ibyo uwo mugabo n'umusazi kuko turazi yuko yapfuye umuganga yatangaje urupfu rwiwe kandi nguri yararyamye yagiye kandi ubu turazi ko yapfuye baravuze baramutwenze mu yandi majambo batumye yiyumvira nabi kumunegura ariko yari yamaze kuvuga ko atapfuye ibyo nivyo byinyene bisabwa arasinziriye uko kunegura kungana gute agiye kwemeza ijambo ryiwe yarabasohoye bose mu nzu yashize kurabatizera bose yafashe Petero Yakobo na Yohana abizeri ibyabo na bitatu na se na nyina yari injiye maze afata uwo mukobwa mu kiganza hanyu avuga mu rurimi rwa garukanye ubugingo bwiwe ba bupfuye ahantu hanakariya mu bihe bidashira kandi uwo mukobwa yabayeho yakoze kiyemeje ijambo ryiwe yemeje ibyo yavuze ntiyari yapfuye yarasinziriye rero tubona mu gukora ibyo dutahura ko yemeje ikintu kinaka kandi hariya rero yemeje yuko yari imana yemeje ko yari afise ukumenya ibintu bitaraba mwitegereza iciye ijambo ryiwe ryavuze rero ntiyapfuye ariko arasinziriye murabona ugambere na mbere ntiyari yapfuye ariko arasinziriye jerekanye ukumenya ubwiwe ibintu bitaraba rero hategerezwa kuba hariho benshi mu bakobwa batoya bari bapfuye ico gitondo nyene ariko uyu ntiyari yapfuye yari asinziriye nka Lazaro kandi yaramuhamagaye mukura muri iryo tiro kuko ntiyari yapfuye kandi unyizera naho yoba yarapfuye yamara zobaho kandi uwo wese ariho kandi anyizera ntazokwigera apfa abo bonyene bari mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama yacunguye igihe apfa abo nibo azohamagara bakura muri iryo tiro akuru urya munsi abo bagizwe bazima n'ubushobozi bwiwe bafise irya zirya nkomezi ziza n'ubuzima muri bo naho nyene nk'uko navuze ejo mu ijoro nani nyuma yaho Elisa yari yapfuye n'amagufa yiwe aryamye mu mva burya bushoboti buza n'ubuzima bwari bukiri mu magufa yiwe atankeka yaremeje uwari we ubu tubona kubugira kandi byongeye yemeje yuko mubaherwa igice cya kane umurongo 12 yemeje ko yari ijambo ry'Imana atanye yaravyemeje muraba ibyo yakoze abahebura 14 abahebura kane 12 havuga ko ijambo ry'Imana rivize ubukuba rivize ubugi burutu bw'inkota zose kandi byongeye ari umusuzumye w'ibyo umutima wiyumvira ukagabira mwitegereze gusa umwanya mutoya ubu igihe yatangura ubwa mbere igikorwa cyiwamaze kwerekana ko yari ijambo igihe yasohoka mu bugaragwa avuye mu kigeragezo ciwe hari ho umugabo yitwa Petero izina ryiwe ico gihe yari Simoni kandi yaje kuri Yesu hamwe na mwene wa Andreya kandi ubwo nyine amaze gushika mu nyonga ha Yesu Kristo Yesu yamubwiye ati izina ryawe ni Simoni kandi izina ryazo niyo nakuvu ubwo uzokwitwa Petero ivyo byemeza ko yari jambo kuko ijambo ari umusuzu mwibwe ivyo umutima wiyumvira kandi ukagabira yari jambo Filipo yarabonye bibishika yagiye nyuma y'umusozi yamaze umusumo ahanyuma aragaruka kandi yazananye n'umugenzi we bita Natanaye rero yavuze ati ibi bintu by'ukuri biriko birashika Mose yavuze ku mwana wi umwami Imana yakizohagurutse umuhanuzi nkawe kandi nk'uwo mugabo yemwe yabwiye Simoni uwo yari we n'uwose yari kandi turazi yuko ivyo byabaye ari ukuri kuko Imana yarabivuze mu ijambo kandi ngaha biremejwe ko yategerezwa kubikora kandi ivyo byemeza kwari ko uwo ari Mesiya kandi giheza mu nyonga hiwe Yesu yamubwiye ati nguyu mwisirayeli atari mu bugunge yavuze ati rabi wamenye ute ryari yavuze ati Filipo ataraguhamagara aho wari munsi y'igiti nakubonye yemeje ijambo ryayo yemeje ijambo ry'Imana wa mugore ku iriba igihe yari rero yamusavye ngo amuha amazi yo kunywa mu mubindi yariko avomesha amazi ayakura mu iriba maze avuga ati ese ibisanzwe ko mwebwe abayuda mudusaba twebwe abagore b'abasamariya kazi ikintu ngico kuko turanenana yavuze ati ariko iyo umenye ari uri ko arakuvugisha uwari we ubu umusavye ayo kunywa yavuze ati iriba riri kure ntirirerire kandi ikiganiro uko cabandanya amaherezo atora ingorane yiwe yariyo maze avuga ati genda uhamagara umugabo wawe uheze ugarukino yavuze ati nta mugabo mfise yavuze ati uvuze ukuri kuko wari ufise batanu kandi wo mu bantu ubusa umugabo wawe yemwe niko yavuze mugamo urabona ndabona yuko uri umuntu avugishwa n'Imana urazi tumaze imyaka 105 dufise yavuze ati ndabona yuko uri umuntu avugishwa n'Imana rero turazi yuko Mesiya niyaza ari we yitwa Kristo niyaza azotubarira ibintu nk'ibico kizoba ari ikimenyetso ciwe igihe yavuga ati ni jewe nyene turiko turavugana yemeje ijambo ryiwe twemeza ico yavuga yuko ari yari Mesi y'umwana w'Imana rero tubona vyongeye yuko uyo mugore mutoye yari arwaye ubukinyanka yakoze akubuyonga bw'impuzu yiwe ivyo navyo vyamwemeje yuko yari ijambo ry'Imana rero mwibuke iri joro Yesu yavuze vyongeye mu baheburayo rimwe abaheburayo gatatu ndizera ko ariho yavuze ko ari umuhanuzi mukuru iki gihe tubaye mu umuherezi mukuru yicaye mu bwami bw'Imana mu ijuru ashobora gukogwa ko n'intege nke zacu abaheburayo 13:8 havuga ati ni wa wundi nyene cyo no munsi no mu bihe bidashira ni ya mana nyene uko yari iri ico gihe ni ya yindi nyene uwera Yohana 14:14 yavuze ati unyizera ibikorwa jewe nkora nawe azobikora akanda zokura nibibiruta kuko jewe ngiye kwa data murabona unyizera ibikorwa nkorana wazobikora muri Matayo 28 yavuze ati hasigaye igihe gitabisi ntibabe bakimbona ariko mweho muzombona kuko nzoba ndi kumwe namwe no gushitsa ku muhero w'isi.
Jesus Christ.
Yesu Kristo ni wa wundi nyene cuno munsi no mu bihe bidacira. Ahagadziri joro ngo yemeze ijambo ryiwe. Umwanya wanjura heze ariko yemeye yaremeje ko ashoboye yaremeje ijambo ryiwe ico gihe. Ibyo yasezeranye ku bw'ico gihe. Yaremeje amajambo ya Yesaya. Yaremeje amajambo ya Noa. Yaremeje amajambo ya Mose, yaremeje amajambo yuvugishwa n'Imana wese, yareme yarasezeranye ko muri iki gihe, igihe turiko turabamwe ku isi izobibayeho nko muri Sodoma bagabo barongorana gusa, raba ibiri mu isi uyu munsi, aho ngiye hose mu isi aho si hano gusa hano hose barababaye birababaje mu Buswisi misore n'inkumi bagenda banyerera kuri sheregi bari gusa mu Budagi n'u Bufaransa n'ahandi hose ni gusa ubwoko bw'imbura kimazi tufise hano muri Leta Zunze Ubumwe. N'igihe jewe namba nogiza amahigwe yo kugaruka no kwipfuza kubabwira ibintu binaka by'ubuvugishwa ndabereka iki gihe tubayemo bibiri yivugire abana bazoganza abavyeyi babo. Ijambo ariko mwibuka Aburahamu yari afise urubuto, urwo rubuto yari Isaka, yari afise ku izindi mbuto imyaka y'urupfu rwa Sara kandi ku myaka 145 yarongoye uwundi mugore aronka abahungu ndwi tutavuza abakobwa kuko Imana yari yamuhinduye umusore igihe yari afise imyaka 100 yari afise ico gihe ubugira kandi imyaka 145 gusa. Kubw'ibyo rero turazi ibyo narabigishije kwa hani California haciye igihe akandi ubu turatahura ko urubuto rwa Aburahamu rutari urubuto rusanzwe kubw'igitsina ruciye muri Sara yari Isaka yagize ihanga, ariko urubuto cami rwari kubw'isezera yari Yesu Kristo kandi biciye muri urwo rubuto yasezeranye ubuto cami. Yo mana we ubu turi mu ubuherezi cami hanga ryera batanga amashimwe ku Mana ikimazi cy'Imana yacu ishima izina ryayo. Imana yaremeje ijambo ryayo yasutse mwemu yera kuri twebwe yavuze ati nkuko byari mu minsi ya Sodomu niko bizoba mu gihe cy'umwana w'umuntu azohishurirwa. Ubu mbega ashoboye kubona kuva ku mwana w'Imana gusa imbere yo kuba umwana wa Dawidi arihishura ubugira kandi nk'umwana w'umuntu. Mbega mwarabonye ibyo byanditswe kuko ikorana ntaryo ntiyigera ikora ikintu na kimwe itamenyesheje abasabyi bayo nibo bavugishwa nayo. Ivyo nivyo ryari isezerano ryayo murabona ntigira ikintu na kimwe. Imana ntishobora kubesha yamihishura ubwa mbere imbere yuko gikogwa. Nimwitegereza aho twicaye ubu, nimwitegereza aho turi. Umuntu wese muri mwebwe azokwemeza ko turi muri Sodomu ubu murazi ko kino gihe kizokwicuza ntibafise ivyizigiro ntagakiza kagisigaye kubwa kino gihugu canke ikindi gihugu twararenganye vyo. Umuvugishwa bwavugishijwe ku vyerekeye ivyo bwarashitse Imana iri kwiregere iragenya irondera ya ntama ya nyuma ahiri hose zose zitegerezwa kwinjira umunsi umwe turi kwizerezo y'igihe. Nimwitegereza aho turi ndababaza namwe ne data canke mushiki wacu gukomeza wa mwanya gusa ukwizera imbere y'uko dusenge abantu kandi ndazi ntidukekeranya ko umwanya wari wo wose, ariko ndashaka gutanguza umurongo wo gusengera abagwaye kugira mwebwe mushaka kugenda mushobore kugenda. Murabona mwebwe mushaka kuguma mu murongo wo gusengera murashobora gusigara, ariko reka munyemerere gusa nka mwene so ndabereka ikintu kinaka mu mwanya mutoya. Murabe Yesu muri Luka 17:30 murabona igihe yariko aravuga ku vyerekeye igihe cya nyuma uko bameze n'uko byari bimeze mu minsi ya Noa, nuko yavuga ati kubwo nka kurya misi ya Sodomu yavuze igihe umwana w'umuntu ariko arihishura umwana w'umuntu ubugira kandi atari umwana w'Imana umwana w'umuntu. Murabona icyo kigarukana Maraki kane kandi kirabishitsa neza na neza ubu buvugishwa kandi buza neza na neza nk'uko bwategezwa gushitswa yemeze ijambo ryiwe akubuko uko n'ukuri. Ariko mwimwitegereze gukora ibyo ukuntu azosuka mwemu wiwe ko bari n'umubiri bose n'ibizoshika ukuntu munhu kuhishumbushwa kutsokaruka akanda abana banyu nabakobwa banyu bazovugishwa akuba kozi banje nabagore nabanzoba sukako mpemu wanje nzokwerekana ibimenyetso mu gihe ndafise ifoto hano yamwe ne data ari vile ndashaka kubereka ivyagize hariya ku musozi uheruka igihe abana bose bo ku mashuri baje hanze imbere y'icigwa gihamba cyukugarurwa kugo dushasharandwe igihe abana bawo ku ishuri basohotse hanze igihe hari hejuru ndiko ndasenga nguyu umanuka ku ishusho y'umu ibiri hanyuma uraduka guturika hanyuma urazunguruka maze usubira akumanuka kandi uko niko yavutse ngo ngenda ndababwira abantu mwemwe mwebwe ngiye amashuri yo muri Tucson hanyuma aho yatubwiye mu kire kandi ubushashara bwara afashe amafoto ubushakashatsi bwarafashe amafoto n'ibindi maze bayibaza ko bavuze bati iri hehe ni niki cacitse ntibashobora gutahura murabona yo ntivyakozwe mu gumfuruka hagati manama kuzi uyu mwiza guza ntivyigeze Yesu igihe yari hano ahari amamiliyoni y'abantu batamenye ko yari ku isi niho hari amamiliyoni muzi adatahura imiliyoni 10 muri bo ariko hazobaho abo byarungikiwe bazobitahura bafite ubwenge bazomenya Imana yabo no muzi kandi bazokora ibihambaye turatahura ibyige tubayemo nimwitegereze Sodomu nimwitegereze ivyashitse yavuze ati nkuko byari bimeze mu misi ya Sodomu hariho umugwi w'abantu bari barindiriye umwana yasezeranye turavyize uwo yari Aburahamu n'umugwi wiwe hariho umugwi w'akazi ya Ziroti yari yarasubiye inyuma igice yari kandi wizera Sodomu hari imigwi itatu y'abantu hari imisi yose imigwi itatu aha abantu hamushemu yafeti kandi abizera ibigira abizera n'abatizera bari bafise kandi tubasanga mu migwi ariyo wose kandi ahantu wose turahaga basanga kandi iyo migwi iracahari utegerezwa kugabura ushobora kwicisha neza na neza mu byanditswe rica ryisubiza hamwe rimwe na rimwe neza nimwumvirize ibimwitegereza aho twicaye ikibanza cyaho tuvugishirizwa iri joro rero umuntu wese arazi ko ibi isi iri mu bihe bya Sodomu turazi twese ibyavugishijwe byose kuri Israel iri mu gihugu cyayo naba mushaka kumenya aho duhagaze ku rwego rw'igihugu raba Israel aho namba ushaka kuba raba ishengero rigeze raba inyifato y'abagore we ni ishengero murabe n'umusambanyi ntagira isoni itegereze raba aho ishengero riri ryategerezwa gusa murabona murabona gusa itegereza abagore urabonaho inge nabagore banyu bitesha gaciro kandi bakandura gose nuko ishengero ryanyu riri murabona ikigereranyo itegereza Israyeli urabona ikigereranyo cy'umwana turimo cy'umwanya turimo murabona gusa itegereza ivyo bimenyetso n'ibitangaza namba mweyamba mwebwe canke namba maso yanyu yuguruye rabaho turu ubitegereze mu kibanza aho twicaye isi meze nko muri Sodomu ubumenyi nkuko byari ubumenyi hariho umuntu umunaka muri ico gihe yararindiye ukuza ku mwana yasezeranye Aburahamu na Sara bari barindiriye umwana yasezeranye mu mugwi wa Aburahamu ntibari i Sodomu ariko gusa muri ico gihe igice cya nyuma cy'ibyabaye gusa imbere y'ukuza ku mwana yasezeranye abagabo batatu bamanutse bava mu ijuru mu marayika babiri n'Imana bamanutse hanyuma bavugana na Aburahamu munsi y'igiti cy'amamure ivyo nivyo nuko babiri muri bo bamanuka i Sodomu kandi basemerera bagwanya ibyaha by'ico gisagara kandi hari gusa imbere y'uko isi y'abanyamahanga iturigwa ico gihe Sodomu yose yaratikiye ako kanya gusa abantu bake baravuye yoroti n'abakobwa biwe babi umugore wiwe ntiyashitse yarahindukiye se iyaba noshoboye kuronka umwanya nobiretse ubu noberetse ubu nyene ahibyo shengero rihagaze muri ico kibazo ndashaka mumenya ibyo ubu kandi umugabo umwe yagumye inyuma aganira na Aburahamu hanyuma ikimenyetso Aburahamu hanyuma itegereza Aburahamu yari yabonye Imana mu bimenyetso byinshi turavyitse ibyo sivyo gusa imbere y'ukuza k'umwana umwana ariko imbere y'ukuza k'umwana ataragaragara habaye ikimenyetso yeto chatanzwe kuko umwana w'Imana w'uko yategerezwa kuba umwana w'Imana ko bwizera kwa Aburahamu murabona yari Yesu turi urubuto rwa Aburahamu yapfuye muri Kristo muri urubuto rwa Aburahamu mumenye gusa ubu imbere y'uko ivyo bishika uyu mwana yategerezwa kuzotsa ubu mwumve yasigaye kandi yaga na Aburahamu yari afise umugongo awuhindukira igihema yahavunye bavuga ati Aburahamu ubu gusa umunsi umwe imbere y'uko yuko Aburahamu rero yavuze ati Aburahamu umugore wawe ari hehe hehe si salalai sara umwami kazi umugore wawe Sara ari hehe yavuze ati ari mwiheme inyuma yawe yavuze ati ngiye kukugendera urabona bijanye n'isezerano na gusezeraniye mu yandi majambo igihe cy'ubuzima Sara agiye gutangura igihe cy'ubuzima ubugira kandi kandi Sara ashaje afise ubu imyaka ijana mu ihema twengiye mu muntu amatama murabona yari twenze ubwiyo yavuze ati mbega urya muntu yoshobora gute kuvuga ukuri murabona jewe umutamakazi umwami wanje Aburahamu hanze hari yashaje nawe arashaje imbona imibonano yabubatse ya Hezekiya yavuze ati nosubira gute kuryoherwa n'umwami wanje arashaje nanje ndashaje sino ngishobora kubyara iminsi y'amaberebere yarazivye yarakamye mbega twoshobora gute kuryoherwa ubugira kandi kandi uwo muntu n'umugongo wiwahindukiriye wihema yavuze ati kuki Sara yasiye yatwenze avuga ati mbega ivyo byoshoboka gute mbega byari biki gusoma biri mu mutima y'abantu ikintu cavugishijwe murabona ivyo byonyene rero yavuze ati ivyo bizogaruka ubugira kandi kana umwana w'umuntu uwo yari umwana w'umuntu harya rinyene rero yamwise Elohim umwami Imana Elohim umuntu wese arazi yuko ari ukuri Elohim n'umwami Imana mbere na mbere Elohim yaremye amajuru n'izi urya yikwije muri byose umwana w'umuntu yambaye umubiri nguwo aho yari ahagaze harya mu mubiri cyo giye nk'Imana yambaye umubiri ahagaze harya baro banura impemu ya Sara kuvyo yibwira mu mutima wiwe atari mu ihema inyuma ye yarasezeranye murabona rwari ubuto cami rwa Aburahamu rwasezeraniwe kubona ikintu nk'icyo nyine ariko murabe Loti yakiriye intumwa hari yepfo nawe nyene babiri bo muri bo bagiye hari yepfo umwe muri bo yagiye yepfo wundi umwe yagiye yepfo hamwe nawe hanyuma bavuze ubutumwa baca bahamagarira abantu guhunga uburake bwagira buze kuvibaho isi ntiyari bwigera imera nkuko kuva uwo munsi Yesu yagiriye kwisezerano gucikubu nashaka kubaza ubize ibyakahise wese ashobora kuba ari muri iyi nyubako canke mwumviriza kuri ino band canke uvyumva igice arico cyose ndagusavye unyandikire narize kahise ubu haraheze imyaka ishika 30 kahise ka bibiliya kandi sinigeze mbona umuntu muri kahise kose kishengero muri vya bihendwe vya mashengero kuko turi mu gihe cya Laodikia kandi turabiyizi nigeze kuba intumwa yigeze ijya ku isengero ryose izina ryiwe riherazwa na hamu gushika ubu Graham Billy Graham harabayeho modi finesse anke knoxerite no kubandanya ariko ntigeze habaho hamu se w'amahanga rero mwibuke we ni Graham indome zitandatu ariko Abraham ni indome indwi murabe bari hepfo hari ya Billy Graham aja mu mihingo yose yo kwisa ahamagarira abantu kuva muri Sodom sohoka Hungu burake bugira butse nta muntu nzi kurubuga yafashijwe n'Imana kuri rya jambo yo gutsindanishirizwa nka Billy Graham arashobora kuvyerekana ese umunyateolojia nkuwo nibaza ko ari umunyateolojia ariko sumwigisha akomeye cyane nkuko ariko Imana iri kumwe na uyo mugabo azohagarara ngaha mu kigwa cy'ishuri ryo kubiyinga afata abo bantu biri n'umukozi w'Imana wigiye kure bande ishengero risanzwe riri muri Sodomu ariko mwibuke hari ishengero rimwe rya mpemu ritari mu vyidini namba umurwi wahamagariwe gusohoka kandi nabo baronse ubutumwa ni ntuma none vyari biki kumenya ivyiyumviro vyari mu mitima Imana igihe cyose yemeza ijambo rya nimuze dusenge
God always proves his word let's pray
nimuze dusenge data mukundwa wo mwijuru uno mwanyu hamba ahingingo zitegerezwa gufatwa umwanyu uri kuregereza ntituzi igihe umwami wacu ashobora kuza kandi uko tubona buno buvugishwa bwatanzwe nawe biciye mu buhanuzi bwawe mu bihe byose uri ko buragaragazwa ewe mane Yesu ukuntu ndagushimiye kubwibi yuko mbere n'umuntu ashoboye mu mubiri umuntu ashoboye muri teolojia ashobora kurwana uruhendo rw'isi n'abatizera kandi kuri bino bicapo no hirya y'ukwikeka hahagarare ngaho bashiba hagarare ngaho bashikamye kandi bashizamanga kandi bazi yuko ahantu haba hagaze bemeza iryo jambo ko ari ukuri ku byanditswe kandi rero twebwe turindiriye ukuza kwawe mwana turizera ibi bintu bindi byavugishijwe ko byoshitse guhagarara no kunezererwa kubona wewe ugenda na hagati muri twebwe nyene ukora cha kintu nyene wewe wavuze yuko cari gushika wemeza ijambo ryawe yuko ari ukuri mana y'ibihe byose abana nawe barwaye baricaye ngaha ese umwanyu usigaye wo gukora ingene ungana wizuba ryo kugororoka ririko rirarenga ariko wewe wasezeraniye umuhanuzi uti hazoba umuco igihe cy'akagoroba kandi turabona izuba ryarindi nyene riseruka mu buseruka ariko rirengera iburengera zuba itera mbere ryagendanye n'izubu burero turubuye burengero ubutumwa bwiza nabwo bwagendanye n'ibiterambere rero data turazi iki nico gihe cyanyuma mu butumwa bwiza iherezo ry'ibiherezo ry'ibihe iherezo ry'igihe giherera mu bihe bidashira ariko wewe wasezeranye yuko umwana azotsa umwana w'umuntu yari guhishurwa mu minsi ya nyuma iki kintu cyari kuba imico yo kukagoroba yaraje data turagushimiye ibyo kandi twicisha bugufi nk'uko biri uracyabikora nk'uko bisanzwe kenshi mbere bigaca hejuru y'abahambaye bitwa amahanga kandi ukabihishura inzoya nk'uko tujya kubyumva ndasabye imana ngo wewe ubishyitse muri iri joro kugira ngo abana bawe barwaye ngababone isezerano ry'imana kandi umwe muri bo akire kandi bose bazope ngahejo bafise imibiri mishasha n'inkomezi baronkamagara meza ubugira kandi dushoboze mwami kugira bashobore kwakira ubutumwa kuva ku muntu umwe gushika ku wundi gushikaho urya wanyuma zo kwinjira mu ruhongore hanyuma rero irembo rizoca ryuka kwa dufashe mana dukunda ndagusaba rino joro kuri ibi byose yuko ugira gusirindi rimwe data kuri jewe vyoboneka yuko abantu batigeze babimenya cyane ariko ndasabyemera bikoreke kandi rino joro mwami kuko narengeje umwanya nashiriweho kuvuga ariko sinzi umwanya utsu tuzotegerezwa gukorera kw'ico kintu akabwibyo ndasabye data mbega uranyumviriza kandi wumviriza amasengesho yaba bagabo n'abagore bubaha imana biciye nga rino joro bujujwe mwemu wawe bone biyabizera mwa urashobora gukora igikorwa hagati muri bo natwe ndasabye yuko wo kwemeza ijambo ryawe wavuze unyizera wese ibikorwa nkora nawe azobikora duhe bibe nk'uko ubugira kandi Yesu kwemeza yuko ari wewe wawunde nyenejo n'ibihe bitatu ndasabye kubw'icubahiro cy'izina ry'umwana wawe Yesu Kristo amen rero mu mwanya mutoya gusa ndashaka kumenya nibangahe ngaba afise amakarata yo gusengerwa ndashaka muduze ibiganza byanyu umwe wese muri mwebwe afise ikarata yo gusenga n'ivyiza ni nka bose ndibaza ni hafa hantu hose ndiko ndibaza n'abantu bangahe hano badafise amakarata yo gusengerwa ko kandi yamara murwaye mwoshobora kuduze ibiganza byanyu muti nta karata yo gusengerwa mfise yamara ndarwaye hari ico nkeneye ndashaka kubasaba kubaha kane agato rero nkunda kuvugana namwe nibyo kenshi ari ikibazo cyanjye ndavuga cyane ariko mbere yuko munza ndizera kandi nizeye ku Imana izogaragaza kandi ibyo navuze ko ari ukuri kandi rero rekawe abibone ubunyene ubu nibangahe bicaye hanze barwaye kandi bazi ko ntazi ikintu na kimwe kuri bo muduze ukuboko nimurabe kuri ibyo ni byiza ndashaka badafise amakarata yo gusengerwa kubu amakarata yo gusengerwa kuko amakarata yo gusengerwa kwaraza ngo ndashaka ko musenge bibiliya yavuze yuko Yesu Kristo ko yararezo n'uyu musini kwa niko azokwama ibihe bidashiragira ati n'umuherezi mukuru yicaye ngadusengera afitse afatiye kukwatura kwacu dutegerezo akubanza kwa vyatuye imbere yuko abe umuherezi mukuru kubera ko adusengera kuko ivyo twatuye sivyo gabene data bavuga ubutumwa murabona aradusengera gusa kuvyo twatuye ivyo twatuye ko iwe ari ivyo adukora sivyo dukorera ayarahejeje kubikora dutegerezwa kwatura ko yabikoze yacumitiye ivyacu bicumura yajanjaguriye ubicowe ivyacu biga imishishaguriyewe niyidukiza ubu data wo mu ijuru arabizi kandi ndiko ndabitegereza ndabona umugenzi mwiza nzapfa muri wo hiyobe n'umugore wiwe bicaye hano n'umushingana doce n'umugore wiwe kandi ndizera ko ikibanza ca akabiri canke ca gatatu nyuma yabo hicaye revera umushingana heblere nabonye ijoro ryake yari umwijima hejuru ya rutari kubwanje kubera aya makarata hano n'igipfungu gikeya kandi esi ndababona neza ariko ndashaka ko musenga kandi mushire ku mitima yanyu ikintu mukeneye kandi mubaze uherezi mukuru wacu umushobora gukoka ko ni ibisho bisho by'umuga by'ubumuga bwacu ubu jewe sindazi kandi mushobora kunkora ko hose nk'uwokora kuri mwene se umugabo wiwe umurongozi wiwe umuntu ntacyo byokora kuri ariko nimwakora mumukora ko kandi koko turi mu murongo w'ukuri hamwe na mpemu wiwe rero arashobora gukoresha ukwizera kwayo akugira ngo mumukore ko muciye mu mpano yanjye yo kuvuga ci shamwo mukwi ishura murabona no baye nk'iki kiragi kiri hano iyo hatabatajwe rivuga hagomba kugera iki ni kiragi kitagira ikintu hano cyo kuvugiramo kandi rero umuntu wari we wese w'ikiragi iyo bigize kuri ibi bintu kiretse imana ibavugishije ubu ni musenge kandi reka turabe ko ivyo bintu navuze ari ukuri namba Imana imfashe bibe ivyo simvuze ko azobikora ndizera ko azobikora ndizeye ko azobikora ntirigere impemukira na rimwe myaka iheze hirya no hino ku isi hamwe n'amahanga yose ndetse n'amamiliyoni y'abantu ntarigera ampemukira na rimwe dati neza ko nkuko nizera ko mpagaze hano atagiye atigeze kumpemukira ubu ngiye kubasaba kubaha gusa no kuguma mwicaye akanya gato yego ye gusezera ikoraniro nyamukuru maze dusengera abagwaye mu kanya gatoya ariko ndashaka ko mwebwe mwese abizeye ko mutaraba gusa kuri jewe ariko mwizere muvuge muti ndizera ko ivyo uwo muntu yavuze ari byanditswe sindabizi namba twigendiye imbere mu gihe nkuko yavuze ko turi ariko namba ari uko rero duyitegerezwa gushika namba amajambo yiwe ari amajambo y'imana rero amajambo yiwe azokwihenda ariko amajambo y'imana ntazokwihenda imana itegerezwa gushigikira ijambo ryayo kuri ryemeze ryose yemeza unyizera yaremeje kwiki ari gihe cyanyuma yaremeje ibyoshitse yaremeje ko ibyo byotegerejwe gusheka kandi mwibwe Aburahamu n'umugwi we ntibigeze baronka ikindi kimenyetso kivuye ku mana gushika umwana yasezeranye washitse nibangaye batiko ivyo ari ukuri kirya kimenyetso cyo kurobanura imwe kandi urubuto camirwa Aburahamu reka ndabumve reka ndababwire uko ni kuhora hagize murose ikimenyetso cyanyuma ibyo bijanye n'ibyanditswe no guhishura ku Imana kuri mu mutima wanje bivuye ko ari ukuri akandi nizigiye ko muja kwizera ko ari ukuri ubu murizeye mwese mwizere gusa muvuge muti mwami Yesu reka ndagukore ko ndavise ico nkenye mu mutima wa kandi ndazi ko mwene data Branama atazi na kimwe kuri je nta nubwo nzurya muntu ntanzi ari kuranzi akandi namba yambwiye ukuri ibi biraja gushika ndabasavye ntimuve aho mura kanya gato igusa muwe murabona muri mpemu kandi ndafashe impemu yose ni ngamusi ububasha bwanje mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ijambo ryiwe rishitswe ubu mubahe gusa musenge murabe muvuge muti mwami ndavyize fasha ukutizera kwanje dutangure ntegerezwa gushira umutima ku gice kina kajibi nyubakwa nga kuko murabona muri benshi cyane kandi umwe muri mwebwe ni mpe musishobora kumuvuga kumuti jewe ni gute sino shobora kubabwira n'ububasha bwaye igikorwa by'ibikorwa byose by'Imana biri mu bubasha bwayo hazoba abantu benshi bakize indwara biciye muri ya rutari rijoro akandi nkumbure bazoba benshi batazokira byose biri mu bubasha bw'Imana ninde ashobora kuyibwira iki tegerezwa gukora nta numwe ikora bijanye n'ubugombe bwayo bwite integuro yayo bwite ariko mwizere gusa muce bugufi ntimugira uruhagarara shikira Imana gusa muhaze muvuge muti mwami Imana ndavyizeye murabona reka nkore akumwambaro wawe nkeneye ibi nibi ndazi ko mwene data atacazi atacanke ankene ariko yatubwiye ko ibi bintu wakoze kandi yavuze ko uri ngaha uri wawunde nyene uyu munsi ivyo ntibibakuyemwo mwene data ngaha imbere nta numwe muri mwebwe ndababaza gusa mwene data nk'abantu bakorera ubwiza ubutumwa bwiza bwa Kristo mbabwira bivuye ku mutima ukonzi bishoboka nk'umuntu apfa cyo kimwe namwe murabona ndiko ndapfa muri iyi si dutegerezwa kugenda kandi ntegerezwa kuzobibazwa ku munsi w'urubanza ivyo mvuga ivyo ndabizi neza cyane kandi ndabashimiye mwebwe bana kuco muri muhagararanye nanje ngamumfashe ndiko ndagerageza kubafasha gukora ibintu byose nshobora kubwa inyungu y'ubwami bw'Imana ndasenga nongere nsaba ngaha ni bangahe bigeze kubona urya muco mwifoto mwarabonye iyo foto nguyu umanitse hariya nyene murashobora kubona uri hejuru y'uyu mufaso nicaye hariya afisa agatambara ariko arasengera umuntu akunda nivyo mufasoni uyo mukunzi mbega urizera yuko jewe ndi umuhanuzi we canke urani ntunga umukozi wiwe uravyizera nivyiza rero namba Imana ishobora kubimpicurira ingorane none uraja kuvyakira nkibivuye ku mana nkakurya nyene wa mugore yakora ku uyonga bwe mpuzu yiwe rero urazi yuko uri kure yanje nk'imetero 6 canke 9 canke zirenga ntiwigeze unkorako ariko wakoze ikintu kimwe umuntu umwe icyo ari cyo ni kubwa umugore akaba ari umukobwa wawe nibyo urizera yuko aja gukira ni umunyarumogi nibyo neza na neza ndamubona dandabagirana yaborewe urabona rero agatambara ufise mu kiganza cyawe ukamushireko kandi nukekeranye ndizera yuko Imana ica kumukorako wo vyizera hamwe nanje rero sinzi uwo mugore ariko Imana iramuzi mbega uburizera n'umutima wawe wose urya mugabo yicaye hariya yambaye agapira k'imirongo afise indwara y'umusipurizera yuko Imana yogukiza kandi katuma umeregwa neza urizera yuko ija kubikora
sinari
bwigere mbona uyu mugabo mu buzima bwanjye urafise ikarata yo gusengerwa gamushinga ntahe ntayo ufise ntayo ukenera namba gusa ushobora kwizera hano hicaye umugore agerageza kuraba hejuru y'uyu mugagore yicaye neza ngaha n'umushyitsi kuri jewe ariko by'ukuri afise uruhagarara sindamuzi sinari bwigere ndamubona mu buzima bwanjye ariko imana iramuzi ariko atahuye ubunyene ko ari kumwe n'ikintu kinaka wamye usengera ikintu kimwe hariya impamvu ni uko udashobora kuguma ngaho ngo urenze rino joro utegerezwa kuva mu gikorane wateguye gutahejo nturi uwo ngaha kandi nturi n'uwo muri Kaliforniya ugiye kuja mu buseruko uvuye ngaha ugenda n'indege wateguye kugenda n'indege uva muri Oklahoma hego ibyo nibyo ebyongeye urarwaye byo gupfa waje ngaha kugira ngo bagusengere nta karata yo gusengerwa ufise ariko uyizirizeye ko ugiye gukira iyaba woshobora gusa gushika ngaha ivyo nivyo byongeye indwara yawe ni kanseri kanseri iri mu igufa mbega urizeye ko ugiye gukira ubu wizeye kuri kuvugana nawe mushikanje nkumbura imana iraja kumbwira uwo ari we rero ibyo byogufasha namba ariko duzi ikiganza cawe namba uvyizeye ivyo imana byogufasha ni vyiza cyane mupfasoni Esther ushobora gusubira muri Oklahoma sinzi uwo mupfasoni sindigera ndamubona hano hari umupfasoni yicaye inyuma ngaha iruhande yiwe ababazwa kandi afise n'umuhungu w'imborerwa kandi ariko aramusengera namba aja kwizera ashobora gukira umupfasoni Mason uraja kwizera n'umutima wawe wose kandi wizere ko Yesu Kristo aja kukuronsa ugukira indwara uravyizeye ni byiza cyane rero rambika ikiganza cyawe kuri urya mupfasoni yicaye iruhande yawe hariya ariko arasengera umugabo wiwe adakijijwe imana iraja gutanga gukira indwara reka dusenge mana mukunzi ndasaba kuja kumuronsa uwo muhezagiro urya mugore icyifuzo cyo mu mutima wiwe mwamukwizera kwiwe kuri hafi yawe no kwagukoze ko kandi ndasaba data kuja kumufasha mu izina rya Yesu amen mubizere n'umutima wawe wose kuri uyu kwironsa uzobikora ni byiza imana iguhezagire urizera ko umugabo wawe agiye gukizwa amufasoni urizeye n'umutima wawe wose duzi ikiganza cyawe nabo wizeye bisa naho imbere yanjye hari umugore abyibushe yicaye harya urizeye ko ndi umukozi w'imana urizeye ko ndi umukozi w'imana urizeye ko ndi umukozi w'imana urizeye ni byiza ufise ibiro byinshi waragiye kwa muganga akubwira ko adashoboye kugira icyo abikoze ko ariko yari umuganga wo ku isi murabona wagize gusa umubabaro mwinshi warabuze umugabo wawe nturi uwo ngaha mu by'ukuri uva iyi Arkansas urarondera akazi kandi nturashobora kukaronka akazi wari ufise ubwoba yuko ikintu kinaka udahamagarwa ariko ukwizera kwawe kwakoze ku mana mushikanje genda wizera imana iguha akazi iguha icyifuzo cy'umutima wawe imana yemeza ijambo ryayo kwa rukuri murabyizera ubu nshaka ko musengera hamwe nanjye ubugira kandi mana data uriya mana yemeza igihe wavuga utumwigeme ntiyapfuye arasinziriye rero warabyemeje ubu warasezeranye ko imbere y'ukuza kw'igihe cya nyuma ko umwana w'umuntu azohishura ubwiwe muri bwa buryo nyene yabikora hari Sodomu warabisezeranye mwamubu waje mwisi mwishusho ya mpemu yera akanduza hagati muri twebwe ijoro twebwe abantu twizeye hanyu muraryemeza wemeje ijambo ryawe nkuko wabikoze urya munsi turagukunda kandi dutaye ko ari ikimenyetso cyanyu magusi imbere y'ukugaruka kwawe bijanye n'ibyanditswe kandi bitutu byose n'ibigera byose ntibizigera binanirwa bitegerezwa kuba ari byiza kubw'ibyo turasenze data mu gihe abana bawe baje ubu ngo basengegwe ko umwe wese yokira ese hatogira umuntu n'umwe agwaye hagati muri twebwe inyuma y'iki gikorane cyo gusengera abagwaye yo mana mukunzi mbega wore kugusiga kwawe kube kose kubuntu hejuru y'abantu bawe gusubu kugira umwe wese muri bo akire kandi namba bari hamwe hano barataraba abana bawe kandi twishimikije ibi bintu bumvise ijambo kandi babonye ikintu gikoreka icemeza neza na neza ku mugaragaro kandi uwo uriwe n'icuri ko uri hano kandi ga mwami mbega woheza agira ububeshi yemwe atankeka oya mwami ariko wasezeranye ijambo ryawe kandi ntirizosubira inyuma ubusa rizoshitse iryo gihe ibyo ryagenewe kandi ubu wakoze ibyo imbere yacu iri joro ata gukekeranya n'aba kandi imitwe yacu yunamye mbega hariho abantu batigeze bizera imbere bo kwifuza gusa kuduza ibiganza n'imitwe yanyu yunamye gusa duza ikiganza hanyuma muhaguruke kandi muvuge ubu ndizeye n'umutima wanjye wose kandi nshaka kwakira Yesu Kristo ubunyene woshobora kubikora wari uwe wese umuntu wari we wese ari hano atari bwakire Kristo kandi ashaka kubikora muri iki gihe sindabi yabwira ja mwishengero mushatse ariko ndiko ndabasaba ngo mwakire Yesu Kristo igihe nkumbure ntimuzigera muba hafi yiwe gushika mu mubona imbona nkubone igihe azova mu ijuru mu mubiri wiwe uboneka murashobora kumwakira ubu namba mutarabikora nishimikize ko atamuntu numwe ahagaze hano ndizeye rero ko mwese muri mwebwe mufise ubwenge aba nyabwenge mutahura ibyo mu gukora namba mwicaye harya munsi yibi mwibuke nti mwigirira isoni imbere y'abantu nzobagira isoni imbere ya data hari umuntu munaka yahagurutse nkumburego mwikoranira inyuma mana mukundwa aba bashobora sindababona bahagaze bashaka kukwakira babonye mwami ko ibi kitashobora gukogwa kugeza kino gihe kandi ubu urabigaragaje no kubyemeza ko ari kuri ndasenga mwami kugira ngo mu mitima yabiri muri uno mwanya ni gute tumenya ko uyu muntu wa nyuma wo yo kwinjira iri rishobora kuba iherezo rya Los Angeles ubu dushobora kuba ari ubugingo bwa nyuma buzovukira mu bwami ntituzi igihe ari cyo kizo kandi igihe gishitse urugira uzoca gukagwa umubiri uzobutunganye ntuzoba ari umubiri udafise ishusho cyangwa umugeni adafise ishusho uzobufise benshi amazina yabo yashyizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagaze w'intambi imbere y'uko isiremo abo Yesu azobaje gutora nk'adamaza neza na neza gucungura umugore wiwe ndasenga mwami ko wobakira ubu mu bwami bwawe babiri mu biganza byawe ukorane nabo mwami ndasenze mu izina rya Yesu amen imani hezagira umuntu wese muri mwebwe yahagaze sinigeze menya bamwe muri mwebwe muhagaze bamwe bahagaze inyuma abandi mwibaraza ubu nshaka ko munkorera ikintu kimwe ndabasabye muntahure muhure n'umukozi w'imana hano maze muvugane nabo inyuma y'igikorane muraza kubikora ntimuneshwe namba utigeze ubatizwa mu batizo w'abakristo ubikore maze rero umugumize ibiganza byawe hejuru kugeza uronke mpemu yera ubu kandi abantu benshi bafise amakarata yo gusengerwa hano turaza kubasaye bakuhaguruka maze baze hano kandi ndakeka kubajabuke hano canke nice sinza kubishobora kudiva kuri runo ruhande murashobora kuvayo muciye muri ino nzira hariya muri uru ruhande abantu bafise amakarata yo gusengerwa ko kandi ubu namba hari umwe muri mwebwe ategerezwa kugenda nacerewe murambabarira nzogerageza kwikosora ejo mwijoro nine saha zine n'iminota icumi bijanye n'isaha iri ku ruhome murabona murakoze cyane kubo na mwaje muri rino joro kandi imana mwijuri bahezagiye namba mwashaka gusigara maze mukaraba umurongo wo gusengera ko murahawe ikaze ariko tugiye gutangura gusengera abagwayi ubu kandi sinshaka kubagumye gihe kirekire mubishatse muremerewe kugenda mu izina ry'umwami Yesu reka amahoro y'imana ajane namwe na mugabahezagire hanyuma be kuruhuka mu mubiri yanyu mwijoro maze abahamagara meza mugira muze mushobore kuza kandi ejo mwijoro rero imana iba tubane namwe kandi reka abafite amakarata yo gusengera bahagarara mu gihe dusengera abantu ku mugaragaro ubu ndashaka ko mumenye ubumwebwe muhagaze ni karata yo gusengerwa mwo bamufise ugukekeranya mu buzima bwanyu hoba hari na kumwe mumbabarira ico arico cyose mu bugingo bwanyu utigeze watura namba egihari reka ndabasaba iki ntuze mu murongo wo gusengera gufise cha ekitatuwe mu mutima wawe gutegerezwa uyu numukate wabana murabona kandi namba atari umukristo ari umukristo hebera ubugingo bwawe Kristo mu kumurongo gusengerwa hanyumuze ni wabizera uraza kubikora umwakire mbere nk'umukiza wawe hanyuma rero uze kugicaniro kugira gusengerwe ubu ngiye gusengera buri muntu wese si ukubarengana nk'uko mbungubu mu buryo bunaka bwa minsi yose turi mu ishengero nibatsa yuko mushiki wacu white yaduhaye igituma dushobora guhagarara no gusenga dushobora kuguma ha mu gihe tubishaka kandi ndashimira mushiki wacu wa hamwe nabo dukorana hano kubwo gutureka tugakora iby'Imana muheza gira umugabo we n'umuhiti arahagaze hana kuri ari utarasengera abagwaye akugezaho apa munzi umusirikare nyakuye umusaraba kandi ubu ndiko nagerageza kuguma nkora ico kintu nyene guheza gira aba bantu kandi ubu ndasenze umuntu wese aza hano nibigusaba ko waturi icyushaka nibigusaba kuvuga ico kibazo cyawe ntuze gusa hani mu ngusengere maze wicare muri zera ku Imana yandungitse gukora ikibi aduze ikiganza cawe mwibuke icyo mu malaika uhoraho yavuze ni watura abantu bakwizera ni watuma abantu bakwizera uramvura ibiga imvu uraba imvuga kuri ukaba imvuga ku rusenga nta kintu nakimwe kizohagarara imbere y'isengesho ryawe kandi murazi kuko ari ukuri byaremejwe bikwiriye ubu ngiye kusaba mushiki wacu Rose namba yo bikora kuvuza ririya iriya izere gusa canke umuganga mukuru ari hano hafi canke ikintu kinaka ndashaka umwe wese muri mwebwe ubu mube mufatanye nanje murabikora mwebwe abantu muri mu murongo wo gusengera mushobora gusengera aba bantu yemwe uremerewe mukuduzi ikiganza cawe ndaza gusenga murabona turaza gusenga nine fuje yuko namba mutegerezwa kugenda mwogenda mutekereje rero akuburyo batabitaja kudukoma mubugira musenge urizera yuko bija guhera ubu mushiki wacu mana mukunzi ndabitsi biganza byanje kuri mushiki wanje mpaganje n'ingwara y'umubiri we mu izina rya Yesu Kristo muvemwo amen heza gikwa shikayo anje urizera no mutima wawe wisi yaba ivyaha vyawe vyose vyatuwe wewe ahugeza kumenya uriteguriye kwakira ugukira indwara kwawe mana mukunzi ndambitse ibiganza byanje kuri mushiki wacu mwizina ari ku mwana wawe Yesu Kristo kandi ndasavye ngo iyi ndwara y'umubiri wiwe igende mwizina rya Yesu amen ivyaha vyose vyatuwe kandi uriteguriye kwakira indwara kira kwa mwene data mana mukunzi ndabitsi ibiganza byanje kuri mwene data mugiye tuzi yuko uri ngaha mwamira senga nguje kumukiza mu izina rya Yesu amen ivyaha byose byatuwe oya ntiwumva urizera yuko uja kumva urizera rero uyu mugore ni gipfamatwi tugiye gusenga ngaha mana mukunzi ndasenga nguje gukiza mushiki wacu kano mukureko uku kutumva yicaye mu isi yugaye aho adashobora kumva ndasenga ngo uje kumuha gukira kwiwe mu izina rya Yesu ngiye gusaba mwebwe abantu kugoma muna misimitwe yanya kanya gatoye nshaka kuraba ivya mushiki wanje rero ndabasaba mu izina rya Yesu Kristo ntiyagira umuntu numwe aduze umutwe wiye canka amazo rero nimwitegugerezwa nimutegerezwa gukora ivyo gushitsa ndababwiye kubikora murashobora kunyumva ubu urumva urashobora kumva ubu urashobora kumva urumva urumva iryo jwi ubu wewe wizera n'umutima wawe wose sibyo kandi urizeye n'Imana iragukiza burundu niko yavuze narasenze gusa nongera ndambika ibiganza byanje ku matwi yiwe hanyuma acavuga ko yumva ikintu kinaka ni vyiza bandanya gusa wizera yuko ugiye kumva neza cyane kandi uzokumva mbega ivyaha vyawe vyihanywe mushikanje uriteguriye ugukira kwawe mana mukundwa ndabise ikibiganza byanje kuri uno mushikanje nzi yuko muri twebwe atakindi ciza mu bugingo bwacu ariko turazi yuko twebwe turi abakristo twavyawe na mpemu w'Imana natwe turambise ibiganza byacu kuri uno mushiki wacu no kusengera gukira kwiwe mu izina rya Yesu Kristo amen mbega rero urizera ko giye gukira ni vyiza rero urakize nivyo niyo nzira yo gukora icyo kintu uko nokuri ni vyiza mbega ivyaha vyawe vyihanywe none uriteguye gukira kwa urizera ko bwo kurambikwa ko ibiganza yuko Imana yo izi imitima y'abantu gukiza data mukunzi uri mwijuru ndasabye yukukiza uno mushiki wacu nkuko turambise biganza byacu kandi dusaba mu izina rya Yesu Kristo kumukiza amen amakuru yawe atangiye ka urazi ndazi ingorane yawe ariko sindiko ndabivuga gusa kuko urabizi igituma ibandanye ariko namba imana byose byihanywe mbega urizera yuko imana igukiza mbega urizera yuko igitunu namaze kuyivuga mana mukunzi ndasavye ngufashe wongera umukize bimuhe mu izina rya Yesu ntuzobikimuga genda wizere no mutima wawe wose mbega urizera yuko imana ica kugukiza ibyaha byawe byose byihanywe nawe uriteguye gukira kwawe urizera ko umugongo wawe ukira Data mwiwo mwijuru ndagusenga ngukimukize kandi umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo bibe bityo amen imani guhezagire mukiki wacu kena ubandanye wizere ibyaha bya byose bya byatuwe mukiki wacu uriteguye gukira kwanyu aman nanzizi byaha byiwe avuga ko bya yavyatuye ndarambise ibiganza byanje kuri uwo mugore mu izina rya Yesu Kristo ndamu sabiye gukira amen ibyaha byose byatuwe utegerezwa kuba uroranye urarwaye cyane urabizi ibyo urazi ko nziki itagenda neza muri wewe kandi urizera ko imjambo imana ica kugukiza igukiza umutima wawe kandi gukiza neza mana nzima ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kukiza kandi umuhe kumerekwa neza ibibi mupfemo data mu izina rya Yesu amen imana iguhezagire rero ntukekeranye genda wizere ibyaha byawe byatuwe uriteguriye ugukira data mukunzi uri mu ijuru ndambitse ibiganza kuri uwo mushiki wacu mu izina rya Yesu Kristo amen ntukekeranye genda wizere ibyaha byawe byatuwe uriteguriye ukuri ugukira data mwiza uri mu ijuru ndagusenga ukize mwene data umuhe kumererwa neza byemere data ndamurambise ku ibiganza kubw'iyi ntumbero mu izina rya Yesu Kristo amen ndabyizeye n'umutima wanjye imana iguhezagire urizera ubu mushiki wacu ibyaha byose byatuwe none uriteguriye gukira Mana mukunzi ndabitsi ibiganza byanje kuri mushiki wacu mu izina rya Yesu Kristo ashobore gukira ku bwicubahiro cyawe amen ubu bihe byinshi gusa nk'ibyo gukora ko gusa nk'uko Yesu yavuze ati ibi bimenyetso bizokurikira bizera nibarambika ibiganza byabo ku barwayi bazokira natanguye kubona mu bikorane yuko bikora igikorwa 50% gusoma ico bikora igihoro hamagara abantu ku murongo ukagira ukurobanura imwemu kuko ushobora gufata gusa bakeye ariko muri ubu buryo hariho benshi cyane gusumba bakira Mbega watu ibyaha byawe byose byuko atizera n'ibintu byose urizera ubuko ugiye gukira mana mukunzi ndasaba kuja gukiza mushiki wacu mugihe mfashe ibiganza byiwe kandi bisavye mu izina rya Yesu Kristo kubwo gukira kwiwe amen imana iguhezagira mushiki wacu mbega uburizeye ibyaha byawe byatuwe mana mukunzi ndabise ibiganza byanje kuri mushiki wacu mu izina rya Yesu Kristo kubwo gukira kwiwe amen imana iguhezagira mushiki wacu bisa naho ari ibintu bitoya cyane ariko ni imana yabisezeranye ibyaha byawe byatuwe mana mukunzi ndasaba kuja gukiza uyu mushiki wacu mu gihe ndambise ibiganza kuri we mu izina rya Yesu Kristo ese yoshobora kugenda no gukira amen ibyaha byatuwe mana mukunzi ndasaba kuja gukiza mushiki wacu mu gihe ndambise ibiganza kuri we mu izina rya Yesu Kristo amen ubu mu gihe uje n'ibikorwa by'ubwenge ese byohura n'inkomezi igikorwa kigakoreka ibyaha byatuwe witeguye mana mukunzi ndagusaba nguje kumukiza no kumuha kumererwa neza mu izina rya Yesu Kristo amen imana iguhezagire mushiki wacu ibyaha byatuwe mana mukunzi mu gihe uyu mugore andaba mu maso ndabyizeye ndagusaba nguje kumukiza mu izina rya Yesu uramuzanye gusa sibyo mushikanje uramuzanye gusa nibyiza urizeraga mushikanje yuko imana ica kugukiza imana iguhezagire data wo mwijuru wamugirira imbabazi impumyi n'abafise nabafisi ibyo bakenye ubu babonye ibyo wakoze iri joro kubw'ibyo turizeye mama iki kimenyetso gihambaye cyanyuma kigenda genda hagati yacu ndasabye yuko kubona k'uyu mugore w'impumyi kumugaruka ku izina rya Yesu Kristo amen rero ubu dushingira intahe si shingi intahe uwatsanye urizera yuko imana ica kugukiza haleluya data mukundwa wo mwijuru ndambitse ibiganza byanje kuri mushiki wacu kandi ndagusaba ngo umukize mu izina rya Yesu Kristo amen imani guheza gire mushiki wacu azotumenyesha ingene umerewe mbegurizeyega mushiki wanyu mushiki yo mukunzi data wo mwijuru ndasengera mushiki wacu nizeye kugiye kumukiza ubu ndamurambise ku ibiganza mu izina rya Yesu ubu wizere ni vyiza genda ubandanye wizera mbegurizeyega mwene data ibyaha byose byihanywe mana mukunzi ndasenze ngukize mwene data kandi umukomeze mu izina rya Yesu Kristo amen mbegurizeye gamushiki wacu yo mana ndasenze ngo mu izina rya Yesu Kristo nciye bugufi mu bwitonzi no mu bwitonzi bw'iki gihe se mwemu yera yo kitsi y'umugore ndasenze ngo imana izokugira irungi kiri umwana wawe mushikanje mukundwa imana iguheza gire Adata mukundwa ndasenge y'umushiki wacu mu bwitonzi bwa mwemuye ese yoza ubu kandi agakiza mushiki wacu mu izina rya Yesu ame imana iguheza gito mana mukundwa ndasenge mwene data mu gihagaze hano kandi ndamurambise ku ibiganza kandi ndagusaba ko wo mu gukiwo mukiza mu izina rya Yesu amen imana iguheza gire mwene data nivyiza agahungu gatoya mana mukundwa ndambise ibiganza kuri uyu mwana mutoye ndamuheza giye mu izina rya Yesu Kristo kugugukira kwiwe urizera ubu urashaka gusengerwa mana mukundwa namusengeye mugenda murambise ku ibiganza ubu iki ni gikorwa cawe ivyo nivyo wavuze gukora ibi bibinyeso bizokurikira bizera ni barambika ibiganza ko bagwaye bazokira wabiyarabivuze mwami amen rero niko yavuze sivyo dutegerezwa bitegerezwa ko ubuko mushiki wanyu mana mukundwa ndasenga kuza gukira kizu uyu mushiki wacu maza kire mu izina rya Yesu Kristo ami imana iguheza gire mushiki wacu waje witeje mushiki wacu data mukundwa wa mwijuru ndasaba imiheza gire yawe kuri uyu mushiki wacu numufashe fashe ibyo wavuze gukora wavuze uti nibarambika ibiganza kubagwaye bazokira wavuze uti bazokira mbega noshobora guhagarikira hano akanya gatoye akugira mvuge ibi kugira ndeke abantu baruhuka akanya gatoye gusa ubune gurumwe niwe yambwiye ko atari byo ariko murabone yavuze ati ibi bimenyeso bizokurikira bizera mwarumvise ubutumwa bwanje ku rubanza bashira Yesu ku rubanza murabona yabwiye no wati hagiye kugwa imvura ntihigeze hagwa imvura imyaka ijana na mirongo ibiri ariko yaraguye yabwiye Aburahamu ko yoronse umwana kuri Sara byabaye imyaka mirongo ibiri n'itanu inyuma ntiyizigeze avuga ryari yavuze ko byo baronse umwana imyaka mirongo ibiri n'itanu inyuma byarashize murabona ntiyigeze avuga ryari yavuze ati amasengesho afatanije hamwe no kwizera azokiza umugwayi imana izobazura nibarambika ibiganza ku bagwaye bazokira mbega ivyo nivyo yavuze ntiyavuze ko bosimbagurise hejuru no gukira yavuze ati bakire murabona ivyo ni isezerano ryiwe ico nico twizera nuze mushiki wanje urizera ko ari ukuri nuko nta bundi buryo bwo kuzibira ntukire ndambitse ibiganza byanje kuri mushiki wacu mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo akire amen urizera ga mushiki wanjo ibyaha byose byatuwe kandi mana mukunzi ndabise ibiganza byanje kuri mushiki wanje mukuba icagezwe cawe kandi sabako akira mu izina rya Yesu Kristo amen nshaka ko mwebwe muri ko murasenge kwa nshaka ko basaba ko munkorera ikintu kimwe nshaka ko mushingi nta imbere yuko ibi bikorerane birangira bishika kandi mureke gusaba ari mugikora n'abantu bose babona ibishika byukuri nkumbureje umunsi ukurikira canke ryari murabe gusa ibishika amatete ndonka yerekanye yuko bitandukanye rwose no kubareka gusa ngo bagerageze bapime kwizera kwabo bwite kuko Yesu yavuze barambike kw'ibiganza bazobarambika kw'ibiganza bakire rero mutahura ivyo yavuze ntiyavuze ko babo simvye ngo biruka baduga bamanuka hasi bashobora kubikora ariko yavuze ati bazokira mbega ivyo nivyo yavuze nivyo nizera kandi ari ngaho ubumwa umwe yavuga ijambo ari ngaho kugira ngo arishitse urizeraga mushinga ntahe data mukundwa wo mwijuru nisunzu kwatura kuwizera kwiwe nivyo yize murambitse kw'ibiganza mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo akire mana mukundwa ndabikiza ibiganza kuri uyu mugore mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo akire ni byiza data mukundwa ndabise ibiganza kuri uyu mugore mu izina rya Yesu Kristo kugira akire wavuze utazokira uriteguriye gukira mushiki wanje umwana mana mukunzi ndambise ibiganza byanje kuriwe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo akire. Ni byiza mushiki wanjye, ikintu cyose kirateguwe kubwugukira indwara, mbega ukwizera kwawe kwamaze gushika, urizera kukira kandi Imana ndambikiza ibiganza byanjye kuri we, nda mukuba ishagezwe shawe hose ku isi mu kucaremwe cyose, ndamurambitse ku ikiganza ibiganza byanjye mu izina rya Yesu kubwugukira. Akwe Mana mukunzi, ndambitse ibiganza kuri mwene Data mu izina rya Yesu Kristo kubwugukira kwiwe. Mana mukunzi, ndambitse ibiganza byanjye kuri mushiki wacu mu izina rya Yesu Kristo kubwugukira kwiwe. Aciye bugufi, aciye hagati mu murongo w'intebe, sinashaka gusa akubaruhisha, muraza kuba neza nimba muza kwizera ivyubu. Mana mukunzi, ndasaba nguze gukiza mushiki wacu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Akumfasha gusengera hano abo bantu ba. Ubu dufise udutambara ngaha n'ibindi ngaha byo gusengerwa, kandi ndashaka mubandanye musenga hamwe nanjye. Ubu rero bino bintu bizinze, ubu ndazi bino niba bishaka cyane ku bantu gusengera abantu ku kintu gitoya nk'iki, ariko iyaba gusa mushobora kuza mu biro byanyu rimwe kubaraba gusa, nimba twagumiki bishinga ntahe muri ino myaka, nibaza ko utari gushobora kubishira aha hejuru havugirwa ubutumwa abakijijwe gusa kubwo ku rungi katuno duhuzu twamasengesho ngo imilyoni yatwo hirya no hino kwi. Ubu murazi carico arico, umuntu munakaronke karya gatambara karyakoga, umusore muzomenya gatambara kaburaza kukamenya mwene Data. Ni byiza nabonye umwana mutoya mu yamugayakira, kandi murabona icyaricyo n'uguhura gusa, nkuko ra Roberts akunda kuvuga n'uguhura gusa. Turasenga ubu ntitubyikorera ubwacu, du akora ibikubera bibiri yitegeka kubikora, twese turazi yuko ari ukuri. Ubu hari abantu benshi basiga matwi, basiga amavuta udutambara n'ibindi, rero ubu twibaza yuko ari byiza by'ukuri, ariko nimba gusa tu Bibiliya ntiyavuze yuko bosize udutambara, ariko bafashe udutambara tuvuye ku mubiri wa Pawulo. Rero murabona icyo nariko ndavuga, rero icyo babonye za nkomezi ziza n'ubuzima zari muri Pawulo, yuko bamenye umukozi w'Imana, bamenye yuko Imana yari muri we, bamenye yuko ikintu cyose yakora ko cyari giheza agiye. Nibangaye babitahura avuga muti amina. Murazi nibaza ko Pawulo yari mu byanditswe mu byo yavukoze. Nimwibaza uko mushaka, ndababwiraho nibaza ko yaronse icyiyumviro cyo kubikora. Kuva Elisa n'ukuri murabona Eliya yavuze ati tora kino kintu hanyuma ukirambike kuri uwo mwana, kandi umuhanuzi yarungitse icyo kintu kubera ko yamenye yuko ikintu cyose yakoze ko cyari giheza gihe, yamenye ikibanza ciwewe nimba yashobora kuzana urya mugore kwizera cya kintu nyene. Urya ubu murabona, ubu Bibiliya ntiyigeze mbere ivuga ko bazosengera abagwayi, yavuze iti bazorambika ibiganza byabo ku bagwayi. Ubu mwiyumvire gusa, abantu babonye muntu nka Petero ukubaho kw'Imana kugaragaye muri uyu muntu, gushikaho baryamika abantu mu gitutu ciwe kandi barakize. Ni bangahe bazi icyo cyanditswe? Icyo ni cyanditswe nka kwa kundi nyene kwa Yohana 13:16. Murabona byose ni jambo byo ni Imana. Ubu abantu murazi igitutu cy'umuntu nticyakijije abantu, ariko murabe nimba inkomezi z'Imana zari kuri urya muhanuzi imyaka n'imyaka amaze gupfa, gushikaho umuntu yari yapfuye yaterewe ku mubiri wiwe amagufa yiwe, umubiri we mbere ntiwari ukihari, amagufa yari harya, kandi ukubaho kw'Imana kwari kuri ayo magufa, gushikaho umuntu yapfuye yasubiye kuba muzima. Ubu ntimwibaza yuko ya Mana nyene yakoze ibyo bintu yo byose iri ngaha nyene rino joro? Kuri jewe nibaza ko twategerezwa kuba abantu banezerewe cyane mu isi. Mwiyumvire gusipi nizigira yuko ntagerageje kwerekana abanya numviriza kwizera yuko ari ikintu nkora ubwanjye. Murazi neza gusumba ibyo jewe, ndi mweneso murabona, kandi ndi mweneso gusa, ariko ndazi ibi yuko Imana iri ngaha, kandi ndazi yuko we yaduhaye ikintu kinaka icyo tudashobora gusigura, gusa kubwa ijambo ry'Imana rivuga yuko byategeretswa kuba ngaha kino gihe rero biduha icemezo kugira ngo tumenye yuko turi mu minsi ya nyuma biduha icemezo kugira ngo tumenye yuko bano bantu uyu yacagu yato yahamagawe uyu yahamagariwe gusohoka yatoranijwe rero iryo ni jambo rinini gutoranya ariko twese tuzi ko ari ukuri twese tuzi neza ku Imana itagira itanguriro n'iherezo yatoranije ibintu byose kubwo ukumenya mbere kwayo imbere y'uko isiremwa n'umwagazi w'intama waratanzwe ku ikimazi kandi izina ryose ryaba riri mu gitabo ryashyizwe mu gitabo mbere y'uko igitabo ikimaze gitangwa ubu ni bangahe bazi kwa rukuri kandi Yesu yaje gucungura bari mu gitabo muri bibiri y'umwagazi w'intama wajuva inyuma y'igihuzu afata igitabo maze yugurura ibimatanishi igishashara byari byugaye kuko yaje gusaba abo yacunguye bose ni udusabira ubu udusabira aradusengera kubw'ugusengera abo yacunguye aba amazina yabo yose yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama baracunguwe nk'uko nashikirije rirya tangazo ritoya ritangaje ijoro riheruka ndindiriye utudutambara twose turi hano ndiko ngerageza kongera kwigisha ariko navuze karya ako hari itangazo ritoya nizera ko ibi bitumvikana nk'ibyo akurogota murabona ariko nkurya murimwe yateguye inkoko agusa ntiyaronse amagakwiye rero yaronse irigi ry'inkukuma maze arishyira munsi y'inkoko hanyuma iberagura inkukuma kandi yari kiremwa kidasanzwe mu miswi yose kuko zitabona ibintu cyo kimwe ariko ibyo ari byo byose yigeze ibona yari inkoko yumvise ijwi rimwe gusa niryumvikanye nk'iryo jwi nta n'ubwo yashobora kuvuga ijwi nk'iryo nkoko canke iyo miswi ntiyakunda imfungurwa zabyo kuko zarira hanze mu kibuga hariho ikintu gitandukanye kuri iyo yamara ntiyarizaho ari itandukaniro rero umunsi umwe hari nyina w'inkukuma yari izi ko yataye amagi menshi kandi hariho rimwe muri ayo magi yategerezwa kuba umwana wayo yavubutse rero yaragiye kumuhiga imusanga mu kibuga irahamagara maze ihamagara ya nkukuma ko yari izi ijwi rya nyina nkuko Yesu yabivuze ati ntama zanjye zirazi ijwi ryanjye niyumvira ko mu ijoro ryakeye igihe nabona imigwi y'ababatisite bari ku meza y'ibiganiro abapresbiteriyano n'abandi boshobora kuba barazanywe munsi y'inkoko mumbabarire mwene data murabona ariko mama yari azi ko afise abakunzi biwe hanze ahantu hanaka nabo babagabo rero bahagaze aho ntibavuguruzanya kuko agaburirwa bari bakuye ku nkokokazi nyina n'ibindi ariko ubu ni nkukuma murabona baguruka ku byo kurya murabona kandi niyumvira ishengero ko ari ikintu kimeze nk'igikino nabonye haraheze igihe kinini ndiko mva Tucson Phoenix Angel Tucson nabonye ibintu bitangaje kandi byarambabaje mu mutima mbonye ibyabaye igisiga cyahoze kiguruka mu kirere mwene data w'inkukuma agereranywa n'ishengero kandi Yehova n'inkukuma yise abahanuzi b'inkukuma yiyise inkukuma ariko iki gisiga cyabaye cyataye kuva kera umwidondoro wacu kubera ko kitashobora kugendera mu kirere no guhiga inyama zacyo nk'uko bikwiye ariko cicara ku nsinga za telefone kandi kikigenza nk'ikinyabakabaka igihiga inkwavu zapfuye imodoka zije kandi nacyo hamwe n'ibinyakabaka bihuriraho bigaca bisangira gisimba nk'ibinyakabaka aho kugenda nk'uko cyategerezwa kugenda cyaratakaje umwidondoro wacyo kandi ibi ndabivuze hamwe n'urukundo rw'Imana rwose n'icyubahiro ishengero rimaze igihe kinini ryaratatse umwitongondoro waryo nk'iyo nkukuma ryicaye hafi aho kwimba mu ijambo kugira rimenye ibyo bintu ibyo ari byo ririndira kuronka umurundo w'ibitabo by'ishure ryo kubiyinga byanditswe n'umugwi w'abanyabwenge w'abahinga kanaka urukwavu rwapfiriye ahantu hanaka hanyu risimbagurika nk'ikinyakabaho Imana idufashe kwigira kure y'ibyo. Aya masezerano ni ukuri si byo umuntu yabivuze ko ariko n'iby'Imana yavuze ni by'ukuri ndanezerewe cyane kubifataniriza nk'inkukuma reka dusengere hamwe kubw'abarwayi bacu mukunzi data wo mwijuru evyigishwa muri bibiliya ko bafata udutambara n'uduhuzu twakoze ku mubiri wa Paulo kandi amadayimoni yarava mu bantu nimpemu mbitsi kabavamo ubu data jewe mpagaze nga hejuru y'utu dutambara duserukira umuntu wese ari ngaha n'umubiri wa Kristo twese hamwe tuvuga ko mu bantu n'urukundo turi ngaha guserukira umugeni wiwe kandi twizeye twifatanije nawe mu bwami bwiwe kandi tuzi ko tutari ubera Paulo ariko tutari ko turazi ko uri kiri Kristo kandi turasaba kuja kubahiriza ukwizera kw'aba bantu iyo baba barabayeho mu gihe cya Paulo bari kuba barumvise buno butumwa bwiza nyene bobonye ibi bintu bimwe kubw'ivyo nubwo bumwe bwoko bw'abantu uriya mana nyene rero ndasaba mana mukunzi kuja kubahiriza kwizera kwa nk'uko wakoreye abo mu gihe cya Bibiliya kandi inkomezi za buri dayimoni buri ndwara buri bubabare biboshe aba bantu tudutambara n'utu duhuzu twerekana nkunwa nga zirya nkomezi imbi z'indwara zibapfemo haravuzwe ko igihe kimwe Isirayeli yariko iragendera mu vyo yari ijejwe ija mu gihugu c'isezerano hanyuma rero mu gihe bari mubyo bari bajejwe umwansi yaraje maze abasunikira mu mfuruka n'ikiyaga gitukura kirabahagarika bari mubyo bajejwe no mu rugendo rwabo rero Imana yaravye hasi iri mu ijuru irabira mu nkingi y'umuriro maze ikiyaga kigira ubwoba cyasubije imipfunda inyuma yacu kuko imipfunda y'Imana yari ibwina mu kiyaga rero yiciriye inzira ayaciriye inzira abana bayagendera mu nzira y'ukumvira ubu mana nambiki kiyaga gitukura cogira ubwoba maze kigasubiza inyuma imipfunda yacu kigasubiza inyuma amazi yacu kugira ngo gitanga inzira y'abana bari mu rugendo bagendere mu kumvira mana mukunzira ijoro barabire mu maraso y'umwana wawe Yesu yatanzwe kw'ikima yatanze isezerano kandi igihe utu dutambara tuzoba dushyizwe ku mibiri y'abantu bagwaye amaso y'Imana rabe kandi iyo ndwara iyo dayimoni gira ubwoba maze ihunge kandi aba bantu bashobore kubandanya urugendo baja mu gihugu c'isezerano bafise amagara meza n'inkomezi mu Gisirayeli yagendera mu bugaragwa nta muntu n'umwe w'intege nke yari hagati muri bo kurundi ruhande bishobore gukora kuri aba bantu data kuko turirumbi utu dutambara mu izina rya Yesu Kristo amen imani baheza gira umwe wese mu gihe muronse dutambara twanyu muri nzeye n'umutima wanyu wose mbega muri zera ku Imana yanyu ibi yumva ibi murabona ndashaka kuvuga ibi ntimukekeranye na gatoya murabona bishoboka kuba bisa n'ibitangaje muri antungu umuntu utomwe gusa nimukekeranye na gatoya ariko mwizera ubuyuko ibyo twasabye Imana ibitanga mbega muri zera kwa Imana ngahitse amabanga yo mu mitima ya muraziko muri zera kwa Imana ubu bivemo ivyumviro byanyu rero ntibishoboka ko ikindi kintu murabona mbega vyogenze gute nambe jo hahamba Yehova yo mu yindi myaka ho baye mu akahise kandi abantu mu myaka igiye kuza namba vyotegereje kuba gutyo boza maze bakavuga bati yemwe yomba narabaye muri kiri ya gihanyuma nkaba narabonye bijya bintu bibambagenze ivyo nivyo vyonyene no keneye kumenya no vyizeye ubwo nyene murabona ikintu kimwe wite yiyo uba warabaye harige yo bikora kijya gihe mwibuke aracari wa wundi n'ubuzima bw'iyo muri mwebwe Imana ibahezagire.